mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo Kristo ahishuwe mu ijambo ryiwe bwite bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 2022 ukwezi k'umunani umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965 mu gatondo i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imuze twunamike imitwe yacu. Mwami Yesu, umwungere w'ubusho buhambaye, turi mu mwenda cyane kuri wewe Mwami, tutoshobora kuriha na rimwe kubw'urukundo wakwiragije mu mitima yacu. Twumva tutabereye mu gihe twunamitse imitwe yacu kandi turi mu nyonga hawe. Turagusaba kutweza amakosa yose n'icyaha cyose. Turagusaba ngo uje guha inkomezi imibiri yacu no munsi. Benshi bararwaye kandi barababaye nk'uko byerekanwa ngaha, kudutambara n'imitwaro yaje mu telefone n'ahantu hose. Kandi twizera ko turiko turaheraheza kahise k'iyi subu, kandi vuba igihe kizozimanganira mu bihe bidashira. Kandi dushaka kuba twitegura iyo saha. Iyo niyo mpamvu twakoraniye ngaha iki gitondo, ni kwitegurira icyo gihe. Nabwiwe ko hariho benshi turi kumwe iki gitondo mu buryo bw'ubuhinga bwa telefone ahantu nka hose mu gihugu, kuva ku nkombe y'ikiyaga gushika ku yindi, aho hose ijwi ryacu rishika. Uwo mugwi muto yuhetsagirwe, ukiza abarwaye muri bo, kandi ndagusaba wewe ubugingo bwabo ku bibi byose. Wite ubugingo bwabo ku bibi byose, kandi udufashe ngaha iki gitondo ku rusengero, kugira ngo natwe dushobore kunezererwa iryo bakwe rihambaye. Kandi dusaba kuja kuvugana natwe uno munsi biciye mu ijambo ryawe ryanditse. Ese kandi mwemu yera yo duhishurira ibintu dukeneye mu gihe dukoraniye mu mpande zine z'isi. Twumva yuko turi abantu bakeya ariko bafise ikibanza mu bacunguye, kuko twizeye Yesu Kristo uturonse ibi bintu Mwami. Kandi nitwaheze igikorane maze tuja mu ngo zacu zitandukanye mu gihugu cyose, tuvuge nka bamwe bari bavuye Mausi, tuti mbega imitima yacu ntiyari kwiragurugumbira muri twe bwe mu gihe yavugana natwe mu nzira. Rero Data, ndazi ko icyo novuga cyose coba kidakwiye atankeka. Naba Kristo beza mu gihugu cyose ubu bari ku murongo, ntivyoba ntivyoba bibereye, nticoba ikintu kinaka noshobora kuvuga cogira akamaro, kuko twese turi mu rugero rumwe. Turi abantu bashobora gupfa, ariko reka mwemu yera hambaye abe ari we avuga. Ese yofate agacagishura ubwiwe ubunyene turamuri indiri y'ubu mwizina ya Yesu. Turamurindiriye ubu mu izina rya Yesu.
Amen.
Murashobora kwicara. Umengo ubwanje ndatangaye, nabwiye umukenyezi wanje namba vyashitse akabari cyari kwa iranyumviriza ari Tucson yuko ntibaza ko nogira igikorane na kimwe ninagaruka, kandi nta nubwo nazanye impuzu. Kandi nabwiye umukazana wanje yari yagoroye ikoti yanje, maze avuga ati ngumi inyuma ya rutari hamwe, ntibazi ko impapuro ari ubwoko bumwe n'ikoti ari ubundi. Nizo nari nambaye muhira, ariko meda ya goroye ishati yanje n'ibindi, ariko ikintu cyose ntimugire ingorane, ibintu byose bimeze neza. Ubu dufise umutwaro ngayo ko ariho mwene Data mukundwa cyane, kandi niyumvira ko Prescott ndibaza turi ku murongo umwe iki gitondo hejuru muri Prescott, arizo na se wa mushiki wacu Mercy yari mu nzira z'angaha mu gikorane, niko natawire yategerejwe kujanwa mu bitaro yafashwe bukombi n'indwara y'umutima. Mwene Data Coggins, kandi ibyongeye mwene Data Junior Jackson, nibaza ko dufatanije ku iradiyo y'ihafi cyangwa telefoni riri hafi ariya kuri Cracksville canke New Albany kandi sari mu bitaro niko dunatahuye nubu kubagwa gukomeye kwa kanseri y'ifigo rero dushaka atankeka kubibutsa mu masengesho yacu kandi ubu hariho abandi ngaha naha ariko ntidushaka gufata umwanya munini y'Imana irazi ibyabo byose rero tubasengera ubu Mana mukunzi nkuri ya mutama mukundwa w'ikiganza cy'iminkanyari mwene data Coggins umutama bicocoro ku rubuga ya aryamye mu bitaro k'igitondo ahantu hanaka babazwa n'ugufatwa n'uburwayi bw'umutima wiwe Mana urya mutima wagowe waciye mu ngorane nyinshi ndasaba Mana ngo umufashe ubikore ameze akunda ubuzima nkatwe twese kandi ashaka kubaho mwami Imana ubikore twebwe mu gihugu cyose turamusengera mu izina rya Yesu yuko uja kumukiza kandi umukureyo turizera kuja kubikora kandi kwaja kuza hano nyene mu gikorano turasenge mwene data Jackson Ese wiwe w'igicira ryamye hariya kumfira ubu kandi yazanywe yazanye ku isi umuhungu mwiza nka Junior ndanarasaba Mana mukunzi y'ukuja kumukiza andaka nziko bisa n'ibidashoboka baganga ntibazi ico bakora kuri burya bwoko bw'indwara ariko turibuka mwene data ha nawe igihe abaganga barurangiranwa ngaha bavuze muri risivire bavuze batafise imitsi mike gusa yo kuba imitsi mike gusa yo kuba hafise kanseri ifigo kandi ari huno munsi kandi byo byabaye haize imyaka 25 kubera ubuntu bwawe rero ndasaba kuja gukiza mwene data Jackson uno munsi mwami ubuntu bwawe nibabazi zawe zibe kuri kumwe nawe kandi umurundo wose udutambara n'impuzo n'ibindi byashizwe ngaha nk'umutwaro urabizi bose data ndasaba yuko aje kuronsa bose gukira mu izina rya Yesu Kristo
Amen.
Rero mu gutangura iki gitondo bwa mbere kubugingo uheze sinibaza ko nari kuza kandi rero ubugira kandi igihe twabitangaza naraje mwene data Neville ngobereye ngo mvuge kandi rero twaratangaje kuzoba ngaho uyu munsi ariko ntivyabwiwe abantu bose mu gihugu kandi dufise ubu mu buryo bwo gukorera ku telefone ubu nabyo ni byiza cyane rwose abantu bashobora kwicara mu ngo zabo cyane gukorana mu bibanza byabo amashengero yabo n'ibindi hanyuma bagakurikira igikorane ndabikunda ubu ndabona ko habaye imitwaro myinshi irunze ngahi yingi yari heze kubyo navuze ubutumwa bwo kuwingu heze nibaza ko nibagiye uko nabwisu bariko navuze ikintu kinaga kuri hamadeni kandi urazi icyo wovuga cyose benshi bagibitahura nabisu kubera abantu bashaka kubitahura ariko ntimubitahura gusa rero ubu umuntu umwe yavuze ati two etegerezwa kugura imodoka canke niki notegerezwa rero ikisi cyo Yesu yavuze canke bibiliya hariya yavuze ati ntihagire umwenda ugirira umuntu n'imyenda iteba woshobora kuri hayi ibyo ni ugutagirira umwenda n'umwe muntu ntibivuga Mana we dufise umwenda w'inzu dukota fakire yacu ya telefone n'ibindi byinshi dufise umwenda w'ibyo bintu kandi turabiri hari ku mwenda wa kera wotegerejwe kuba warishwe uri he murabona rero ntugende ufise ikintu na kimwe kimwe kikwega nk'icyo ndibuka igihe nari ndwaye rimwe igihe nari umwana navuye mu bitaro mfise umwenda nk'uw'ibihumbi bibiri by'amadorari haba hahora hari ubudandazo bw'imitinga mushinga na eswa nigere nari ndamufitiye umwenda w'ababa amajana atatu cyane amajana ni amadorari fakture y'imiti nta nubwo yaranzi kandi uwo muntu nagiye kumuraba sinari ndamuzi kandi yarayirungika hari ibyo ari byo byose ntiyigeze yanka kuyirungika rero navuze nti ndagufitiye umwenda kandi navuze nibaza swa nigere yari umujingana ntahe masoni hepfo kwibarabara ryitwa Corta Avenue Spring rero navuze nti ndagufitiye umwenda kandi ndacyafise intege nke biteye ubwoba ariko ndiko ndagerageza kuca ku kazi ubu namba ntashobora kukuriha niho nkiba umukristo navuze nti ikintu cya mbere mushinga ntahe masoni nk'inshingano yanjye ku Mana ndayifitiye umwenda w'ikigira cumi cyanjye nshaka kuyiriha ibigira bacumi byanje ubwambere rero navuze nti hanyuma inshingano yanje ikurikira n'ukuri hamadeni yanje navuze nti dawe ararwaragurika kandi dufise hari abana icumi bacu mu muryango ariko navuze nti nzo nama ntashobora kukuriha yarenze ibiceri 25 kurirya fakture buri munsi wo kuhemba namba ntashobora kukuriha ibyo biceri 25 nzokwegerereya zamaze ndakubwira uko byagenze nzokubwira sinshobora kubikora ikigerero hamwe n'ubufasha bw'Imana narishe gujika guca nyuma murabona ariko nibyo nashaka kuvuga murabona gusa ntiyagira umuntu avuga iyo umukristo umwe wo ngaha ku rusengero igihe kimwe yaragiye maze akoresha imodoka ikintu kimwe ku modoka ngaha maze uwo muntu arazi uwo muntu yavuze ati nzokuriha mpembwa ku wa gatandatu cyangwa igihe nk'ico ntiyigeze ariha nuko amayinga ku mayinga ararengana ntiyigeze amuriha ntiyigeze avuga ijambo mbona rimwe maze uwo muntu araza arambaza ati murabona ibyo boyi tukisha ishengero bitukisha kristo udashobora kumuriha agenda umubarire uvuga uti ndaguheraniye kandi nzokuriha ndi umukristo ariko jewe sinshobora kubikora ubunyene ntegerezwa ndabiheranye kandi wibuke biri no mu bitabo by'Imana urazi guheranye kubw'ibyo ndiko ndagerageza kubwanje no kubwacu twese hamwe ndagerageza kwitegura kuko tuzi yuko twotegerejwe kuri ikintu kinaka twegereje cyane ikintu kinaka kigiye gushika kubw'ibyo rero dushaka kwitegura mu gihe ukuza k'umwami kwegereje cyane ubu dushaka kuba twitegura icyo gihe gihambaye rero dushaka kwitegurira no kuvuga uku gucirwa gitonga natoye kubw'iki gitondo kubw'imfashanyo y'umwami kandi turaje kuvuga bike kuko dushoboye kubera abantu bari ku murongo wa telefone nizigiye uko mwese mufise ahantu hose mu gihe ugo mvize igitondo nk'icyo dufise ngaha muri Indiana dufise ikirere cyiza gipfutse kimeze neza mu kuvana n'imvura iguye kandi ni byiza cyane rero nshaka gusoma mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere ku gitabo cy'Uwera Yohana igice cya mbere Abaheburayo rimwe ku murongo wa mbere gushika gatatu n'Uwera Yohana rimwe akubye igisomo ikirwa cyanjye muri iki gitondo n'inyigisho yo kubyanditswe ubureka dusoma Abaheburayo kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa kabavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ariko muri iyi minsi y'ihererezo yabariye twebwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashiriyeho kubasamuragwa wa byose niwe yahaye kurema isi uwo kukwara ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho yakameremere kayo kandi ashigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwahejeje gushyiraho umwuhagiro w'ibyaha byagira uburyo bw'icubahiro ubwami bwo mu ijuru mbega igisomwa cya Uwera Yohana rimwe rimwe ubwa mbere na mbere ijambo yari kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana rero kandi gisomwa cyanjye muri iki gitondo ni Kristo ahishuwe mu ijambo ryiwe bwite rero aho nashitse ku ngingo yawe kuvuga kuri ibi ni ukubera yuko mu gihe nzi yuko ibyo tuvuga tudategerezwa kubivuga gusa kuko dukoraniye hamwe kugira ngo dupfe kuvuga ku kintu icyo ari cyo cyose ariko ari ikintu kijya gufasha abantu gutuza kuko tugiye guca mu mazi ateye ubwoba ato atawo yizigira twamaze kuyagenderamwo kandi rimwe na rimwe nibaza yuko uko bimeze kuri mwebwe ariko bimeze no kuri jewe ibyo bisa nk'aho byinshi muri ibyo ari ibintu biteye ubwoba cyane nariko ndavuga nyine nk'umukozi w'Imana akiri mutoye n'umugore wiwe mu cyumba aciye akanya gatoya gusa kandi bompi bari mu ruhagarara nka kurya ku isi yose ibindi biremwa muntu byose ku isi navuze nti mwibuke satana afise ingumu yo kubatera icyo mwoba muri cyose Imana afise uburenganzira bw'iyo ngumu imwe mwo kwifuza ko yobiyihe iyo ngumu kubi mpumyi cyangwa uburwayi amagufa guma yicaye mu ntebe cyangwa kuba ufise uruhagarara murabona afise ahantu hanaka ashobora kugukubita ingumu afise uburenganzira kuri aho hantu rero naho hantu utegerezwa kugumukingira igihe cyose kandi no kugira tubone igihe cy'uruhagarara tubayemo kandi amabande yo mu ndwi iheze ndibaza azoba hishurira ibintu bihambaye biteye ubwoba tugiye kuzovuga ko rimwe muri iyi minsi igihe tuzoshobora kuronka ikibanza gikwiriye kubijyanye no kugururwa kwa birya byago bya nyuma bizosukwa ku isi zirya nzara by'abambe guseswa kw'inzabya n'imituragaro ndwe n'ibyo bintu bishika biteye ubwoba ari biriko biraza kwisa ubumuntu n'abantu uyu munsi bafise uruhagarara cyane isi yose musomye reda radiji dajeste yo muri uku kwezi guheze muzobona ibivugwa ko hariya ni kuri Billy Graham wa muvugabutumwa ahambaye yari yarushe cyane ku buryo atashobora nyene kugira ibikorane byo maze aja ku ivuriro rya Mayoza kugira ngo bamusuzume mu mubiri nta kintu cariyo kitagenda neza muri we gusa ngo ntakora bikwiriye maze bamurungika kwiruka imyimenyerezo y'umubiri yiruka nk'ibirometero ikirometero ni nusu ku munsi nuko rero iyo nkurira abandanye ivuga yuko ubumenyi bwemejwe yuko uyu munsi abana bakiri batoya b'abahungu n'abakobwa batoya bashika ku myaka yabo yo gukura ku myaka 20 kandi ku myaka 25 inshuro nyinshi kenshi abakobwa bagera guca imbyaro bafise imyaka 25 sinzi yuko mwabimenye cyangwa mutabimenye ariko haciye igihe mesi mike igihe mwe mugera yuko aravuga ngaha mu gikorana umwana mutoya w'umukobwa yicaye ngaha nibyo nyene bitari bimeze neza kuri uwo mwana igihe byavugwa naramuravyirigiri kabiri ndasubira ndaraba maze ndabona ingorane nariyumviriye ntibishoboka uyu mwana ni mutoya cyane ariko kwari uguca imbyaro nk'imyaka 20, 23 nikintu nk'icyo murabona mawe na nyoko wawe byashitse ko ku myaka 45 gushika ku 50 umugore wanje byamushikiye nko ku myaka 35 ubu ni munsi ya 20 ubwoko bw'abantu bwose bwarabutse yemwe namba imibiri y'umuntu yononekara nk'uko bivuye ku mufungura imfungurwa zivanze ingorane zituma ibora mbega ibyo nibishoboka kuboza ingingo z'ubwonko nazo rero turashobora kubona ingene basohoka bari gusa mu nzira turashobora gutahura ingene bashobora kunyaruka mu nzira ku birometero 200 ku isaha n'ibintu nk'ibyo bisa naho igihugu cyose isi yose ese igihugu gusa ariko hose ubwenge bwaragiye kandi rero igihe twugurura iby'umwami abishatse izo nzambandwe kandi turerekana ibyo bintu bibi abantu bazoba basazi rwose mu gihe kinaka gushikaho bazokwiyumvira ko babonye ubunyegeri bungana n'umusozi abagore bazoba bazwa n'inzige z'imishatsi miremire zizoza ku isi ngo zibabaza abagore bamoye imishatsi yabo ifise imishatsi nk'iy'abagore amenyo maremare nk'ay'intambwe ruboye mu murizo nka sikoropiyo n'ibindi ngo zibabaza abantu bo ku isi ariko rero igihe cyo gukora ikintu cyari cyo cyose kibyerekeye kizoba carenganye nimwitunganye ubu murabona ukubabazwa kandi ku ingweze twari zizingu zingu ku byerekeye izo ngingo zitanu ku gice cyo hanze n'urwinjirira ingingo zitanu z'umubiri hari inzira imwe gusa ishohora gushikana muri urwo mubiri iyo ni ku bw'izo ngingo zitanu kubona uguhonje gukora ko kumotegwa no kumva nta yindi nzira yo kugira imigenderanire n'umubiri imbere muri urya muntu hari umuntu yitwa imhemu kandi afise ingingo zitanu kwiyumvira iciyumvire iciyumviro n'urukundo n'agatimanama n'ibindi ni byiza cyane rero ntushobora kwiyumvira n'umubiri wawe wiyumvira n'ubwenge bwawe kandi hariya niho benshi cyane nk'abakristo bahagararira gusa kandi bashobora neza nk'ikigori mu mutimurima w'icyatsi kibi mu murima bashobora gusigwa na mwemu yera umwe yasinze uwizera w'ukuri ariko imbere y'ibyo ahantu hakurikira ahantu hagatatu hari ubugingo kandi ubwo bwatoranijwe n'Imana hariya niho akarema ngingo kuri ubuto kari kariya hariya imbere kandi mwibuke mfashe igifashe imaze nkagikata kikuguruka nkoreho ekeramwo umutima w'urutete rw'ingano nkarushiramwo hariya nkaruzika ho kwa murugano mu gifashe utaravye uko inyuma ameze utaravye ibishobisho uno munsi barazazaniwe cyane kukimenyamenya cya mwemu yera n'ibindi satani ashobora kwigana ingabiri yariyo yose imana ifise ariko ntashobora kuzana iryo jambi kurindi aho niho yananiriwe mu itongo rya Edeni aho niho yamananirigwa aho ni habo mu ibande yaba asizwe bibinyoma canka basizwe bashobora gusigwa na mwemu baka vuga muni mibagatamba bakavuza induru bakavuga ubutumwa bwiza kandi bakirimo umurwanizi nibyina ubu mwibuke Yesu yavuze atabo data yamaye bose bazoza kuri jewe nta muntu ashobora kuza kiretse data atabanje kumuhazana ubu twafashe muri iki kigwa kugira ngo tubereke yuko wari muri sogokuruza wasogokuruza wasogokuruza wasokuva na mbere tuvuze mu buryo bw'umubiri rero icyo ni curi mu kubaho k'umubiri muri kamere rimwe na rimwe umwana azovukira mu muryango afise imishatsi itukura bitangaza se kuko atanu umwatsi mu bantu biwe afise umushatsi utukura canke mu bo kwa nyina ariko usubiye inyuma mu rungandwe rwinshi uzobona ko umuntu umwe yari afise imishatsi utukura urwo rubuto ruguma rubandanya kandi ava muri kamere y'umwe hariye inyuma nk'uko mu baheburayi igice kindwi havuga yuko mereka isedeka Aburahamu yamuhaye ikigira cumi gihe ya agaruka avuye kunesha abami kandi lewi yaronse ibigira cumi yarisha ibigira cumi kuko yari mu bura bwa mereka isedeki canke ubura bwa Aburahamu ahubwo igihe yahura na mereka isedeki rero icyo kintu kimwe ni iki nambura umwana w'imana kandi namba ndi umuhungu w'imana cyangwa umukobwa w'imana twari mu mana kuva mu ntango kandi igihe Yesu yari kunengesera ku ijambo rero twari muri we mu ishusho y'urubuto igihe yabambwa twabambwe mu mubiri wiwe igihe yazuka mu bapfuye twazukanye nawe kandi ubu kuva tubimenye ubu twicaye hamwe nawe ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu murabona kuko ya twebwe namba turi abahungu n'abakobwa b'Imana turi abana b'Imana rero turi mu bigize Imana rero turi dufise ubugingo budashira kandi Imana niyo bugingo budashira yonyine ibaho rero twari muri we kuva mu ntango kandi igihe Yesu yacika iryo jambo ryose rero twari igice cyiwe ico gihe amen nibyo ibyo biri imbere hariya nta kintu na kimwe gishobora kuyigira ikibinyiganyiza iyo niyo impambo ziri kwakuga ubugingo urashobora gusigwa nango muri iyi mwemu kugira ibyifuzo no gukora ibyo bintu byose bindi ariko kubyerekeye iyo mpambi ziri kwa kw'iryo jambo ntuzoshobora kunyiganyiga uva hariya iyo izoshikama kandi izoguma yinsigiwe kuri iryo jambo inyuma y'ibyo icyo wokora cyose uzoguma mu buzimire icyo gihe cy'ishengero ryawe zikira rigenda namenye impumyi umutindi kandi ritanabizi murabona biri inyuma nabo basizwe na mwemu kuri murabona uwo mwemu yera ashobora kumanukira ku muntu mu mwemu yiwe ariko umushaha wiwe n'urubuto urwo rubuto n'ijambo murabona none gute sinezwe kangahe wigisha ukuntu ukora neza ibi n'urugero rw'urukundo rwawe aho ni hamwe mu rwinjiriro rwa mwemu ntushobora gukunda n'umubiri wawe ukunda ni mwemu yawe ni hamwe mu rwinjiriro kandi ushobora gukunda kandi no gukunda Imana kandi utaragororoka ushobora gusenda amadayimoni kandi ukavuga ubutumwa ugakora ibi bintu utaragororoka Yesu niko yavuze ko benshi boje kuri urya muzi iryo jambo rimara ibihari ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe raba ngira mvuge kuri iki kigwa cya Bibiliya cya Kristo ijuwe mu ijambo ryiwe byitaho nakuye iyingano hari mu cumba canje umuntu umwe mukundwa ashobora kuba yicaye hano muri iki gitondo ndafise isanamu imanitse mu biro byanje aho haruguru iyo sinisanamu y'umutwe wa Kristo wa Hofumani yanditse mu buhirwe kandi neza ushitse aho woshira igice cy'umushatsi nk'uko ugoma barashimitse sekane kwikaramushitse kuri kirya gicaho nguyo aho yicaye mu ijambo ryiwaraba neza Kristo mu buhigwe umuntu umwe ari we wese ndagushimiye kubwibyo kandi umuntu munaka yazanye iyo foto hanyuma yishira mu biro byanje ari yari eri yaduga mu mukogote w'umuriro aturashima ibi bintu kenshi sinzi iby'abantu gusa sinigera ndonka amahigwe yo kuyaga no kuvuga ibi bintu ariko ndabibona mwene data mushiki wanje ndabizi kandi Imana irabizi
That's where I
kandi rero ngira mvuge kuri iki cigwa Kristo ahishuwe mu ijambo ryiwe bwita umuntu muri buhigwe bwiwe hari ishusho ya Kristo isa nkiyigaragara neza aho niho nimiyumvira muri iki cigwa rero Kristo ni ijambo ni bimwe murabona bavuga bati mbega Bibiliya yari niko abantu bavuga nari mu muduga n'umugabo umwe haheze igihe gito yavuze ati twiyumvire twebwe hano muri iyi suko tumeze hanyuma tuzi canke dushobora kuvuga gusa ko twakijijwe kugo mugani w'abayuda witwa Bibiliya navuze nti mugenzi sinzi ukuntu uvuga ibyo ariko sinizera ko ari umugani w'Abayuda yavuze ati murasenga usenga iki nasabye ibi nibi hamwe n'ibindi bimwe sinigeze ndabibona navuze nti usenga nabi ntidukwiye na rimwe gusenga ngo duhindure ibyiyumviro by'Imana dukwiye gusenga kugira ngo duhindure ibyiyumviro byacu ibyiyumviro by'Imana ntibikenewe guhinduka urabona raba nibyo navuze nti si ibyo wasengeye ngaze umuhungu muto w'umukatoliki igihe kimwe yari afise igitabo cy'amasengesho avuga amasengesho kugira ngo nyina abeho hanyuma apfa mazati igitabo cy'amasengesho mu muriremwe murabona sinita ku gitabo cy'amasengesho ari kuko biri kose murabona mwifata ukutari ko mugerageza kugira Imana icikora isengesho rikwiye kuba mwami mpindura kugira ngo mpuze n'ijambo ryawe ntabwo ari hinduka ntabwo ari reka mpindura ibyiyumviro byawe wewe hindura ibyiyumviro byanje murabona wewe hindura ibyiyumviro byanje ku buryo ugomba kandi ibyo ugomba byanditswe hano mu gitabo kandi mwami ntundeke ngo ngende kugeza ubonye ibyiyumviro byanjye bimeze neza nk'ibyawe hanyuma rero ibyiyumviro byanjye bimaze kuba nk'ibyawe rero nzokwizera ijambo rwose wanditse kandi wavuze muri ryo yuko byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza kuba gukunda kandi ndagukunda mwami byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza muri iyi ndwi nare hagati mu gihugu ngumana n'abagenzi bakundwa bamwe nibajije bamwe muri bo kumeza ejo igihe twari ko turafungura twama twicara hamwe hanyuma tukagira nk'iki kwa gito kuri Bibiliya twavuga kubyerekeye urukundo hanyuma hari umuntu umunaka yambuye yavuze ati nizera kuri Antikristo navuze ntasanga ibyo byonezereza umwami wanje nibyo nshaka kuba ndashaka kubicyo icyo cyose ashaka yukomba ndamukunda nimba kandi yo ndi kuzimu nzoguma ndamu akunda hamwe no jani mpemu nkiyo mfise ubu yarandabye nkuwa udasanzwe nabonye bene data batanu muri bo abagabo bakiri bato abafashe bakiri batabagore beza narinzi ukuntu abo bahungu bakunda abagore babo rero ndababwira nti navuze nti ehe uburyo bwo kubigerageza sangwa umugore wawe imbere yuko mwubakana rero usubira inyuma tuvuge yuko ubu buzima bwabubatse warose kububatse mu byukuri ntiwari wubatse ariko warose kububatse hanyuma uravyuka uragenda ubiganira ko n'umukunzi wawe hanyuma uvuga uti urabizi narose ko twubakanye kandi dufise abana tubaye tunezerewe kandi kandi turindiriye kuza k'umwami n'ibintu byose hanyuma uyu mukobwa yo kubwira ati urazi nkundi uyundi mugabo kuruta uko ngukunda noshobora kunezerwa kuruta ndi kumwe n'uyu mugabo wundi urashobora bivuye ku mutima wawe kumukunda bikwiye kugira ngo uvuge uti imigisha y'Imana ibe kuri wewe mukundwa jana n'uyu mugabo wundi rero ibyo bitsuzume buri wese muri mwebwe abagabo canke mwebwe abagore murabona nyene nimba urukundo rwawe ari rwo wo bikora kuko urajwe ishinga n'ukubaho neza kwiwe ikurazi kushobora kumuronka ushobora kubana nawe n'umugore wawe uzomuba azubakana nawe ariko ntazonezerezwa yoshobora kunezerwa kurushiriza hanyuma rero nimba umukunda rero ushaka ko anezerwa ku by'Imana ishaka byose rero iby'Imana ishaka bibe ndabinezererewe cyangwa sindabinezererewe ndashaka kubaho ku buryo inezerererwa ibyo nkora ku bw'ibyo suzuma intumbero yawe yawe hamwe n'icyifuzo cyawe urazi nimba ukunda Imana cyangwa utayikunda byogenda bite hamwe yovuga iti wo nkorera hamwe no kwirukana nk'ibyo ari byo byose ndagukunda kubw'ibyo hamwe amasengeshengero yobibona kandi akabyizera muri ubwo buryo ntawogerageza kwanka umupira w'amaguru yundi mugenzi wiwe mu gihe ariko arirukwa ufise yoba ariko arakingira uwo murabona mu gihe icyifuzo nyacyo cy'ukuri n'intumbero ntibyoba ibigerageza kuvuga biti hewe nanje ibi ndabifise jewe uyu ni jewe uyu murabona Imana ntishobora gukoresha umuntu ariho ukwigana kwinshi kubikurikira kandi uwo ni Satani kandi abantu ntibashobora kubimenya bagerageza kwako umupira umuntu wawe yawuhawe reka Imana ihagurutse igikorwa cy'Imana kinakanyuma murabigitigiri cy'abaje inyuma yacu murabona rero urukundo kwinkomoko ukundi imana ruvuga ruti ico ndi cyose mwami ndamashobora kuvuza kugusa kuvuga ijambo ribishigikira rifasha kubirinda reka nkora ibyo murabona byo bacho kimwe n'umukenyezi wawe namba byukuru mukunda murabona sisi urukundo rw'abantu n'urukundo rw'imana urukundo w'inkomoko yoshobora kubana n'uwundi muntu anezerewe gusomba ntimuragira ubu akwe atankeka ntimushobora kandi muri ubwo buryo abantu bumviritsitsi bande bamwe benshi cyane bandika bavuga bati yemwe mu butumwa ukwabirana n'ukwahukana wavuze ibi kandi wavuze biriya navuze kenshi cyane ya mabanda cya gusa mbandiko mbari rikoraniro ryanje mwene data simfisi inshingano y'iby'imana yaguhaye kuragira mfisi inshingano y'ubwoko bw'imfungurwa ngaburira aba bantu ibi ni by'iri shengero gusa murabona rero namba babashaka kumviriza mabanda ivyo ni byaba ariko mbwira b'imana yampaye n'ibyaha byabo byahariwe umuntu umwe yaranditse maze avuga ati yemwe nakoze ibi kandi nakoze ibiriya wavuze ko ibyaha byacu sinavuze ibyo navuze ntibyumve neza ibi ni byaba abantu bonyine bari ngaha abantu bari ngaha muri rino joro muri iri shengero ubusho bwanje bwite rero namba abantu bashaka kuvanga imfungurwa n'ibindi hariya mwakire uguhishurirwa kuva ku mana kandi mukore icyo imana ibabwira gukora nzokora cyo kimwe ariko ubu butumwa nubwiri shengero nimwitegereze ubu turagaruka dutegerezwa kugira ikintu kinaka dutegerezwa kwishimikiza ikintu kinaka gitegerezwa kuba inkingi mu yandi majambo ikintu twisunga ntarengwa kandi umuntu wese ategerezwa kugira ikintu cyo kwisunga canke icishimikizo ntanyigazi yuni naravyigishije kigiye kiminyaka iheze gucishimikizo ntanyigazi yitwe kibanza icyaricyo icyaryo jambo rya nyuma ni nk'umuntu ahagarikize mu rukino rw'umupira yavuze ako ari gitsindo bibari uko uko wowe ubibona kose umuhagarikizi yavuze yuko ari gitsindo wavuze jewe nticari gitsindo cagiye nabonye uko vyoba biri gihe yavuze ati igitsindo nuko vyaheze niwe wisunga wanyuma kandi itararyo mwibarabara n'ikintu cyo kwisunga rivuze riti genda ucuvuga uti yemwe ndihuta ntegerezwa oya rivuga riti rindira kugeza uwo wundi agiye murabona n'ikintu cyo kwisunga rero hategerezwa kuba ikintu cyo kwisunga mu kintu cyose ukora hategerezwa kuba ico wisunga igihe uhitamo umugore ategerezwa kuba umugore watoye rero ategerezwa kuba igihe aho igihe ugiye kugura imodoka n'ubuwe bwoko ugiye kwisunga izoba Ford Chevrolet cyangwa Premont imodoka ijari uko bwoba buri kose butegerezwa kugira ikintu cyo kwisunga kandi niko bimeze mu buzima bw'umukristo ategerezwa kuba ikintu cyo kwisunga rero nk'uko umuntu yavuze yagiye ku yundi muntu hanyuma avuga yumvise umuntu munaka avuga ati yemwe wategerezwa kubatizwa kandi uyu muntu ni nkumure iryiwe shengero naka rirabatiza bamija kwa mazi niyumvira mvuge nk'akarere abamethodiste babatiziyo bisabwe ndabitahura cyangwa inkumbure akatolika niyumvira ko bamija amazi gusa nuko rero namba umuntu yumvise ikintu kinaka kubyerekeye kubwirizwa mu mako twibiza mu mazi yemwe ntiyabitahura yakuriye muri katolika rero yagiye kwa patiri maze avuga ati data ndatahuye ko dutegerezwa kubatizwa tutwibijwe ishengero ryacu ribivuga ko iki yemwe rivuga koko tucimwijwa kwa amazi nambi iryo shengero ari ikintu cyo kwisunga ibyo birakwiye uguharira kose kuba kurangiye ishengero rivuga uko kandi ni uko mbega hamwe imwene data w'umubatiste atwumvise ko twizera mu kutwibiza yavuze ati ndabyizera kandi mu izina rya Yesu Kristo rero uyu mwanyu w'ishengero asubira mu mwuha kumwungere hanyuma akavuga ati mwungere narumvise umugenzi ambwira ko twategerezwa kubatizwa mu kutwibiza n'ukuri ariko mu izina rya Yesu Kristo yemwe novuze rero reka turabe yemwe hano gitabo kivuga ko tutegerezwa kutwibiza dutukoresheje data umwana na mhemu yera nambi iryo shengero ari ikintu cyo kwisunga nuko ntiyitaho icyo kindi kintu cyose kivuga n'ikintu cyo kwisunga yemwe idini ryose n'ikintu cyo kwisunga kubizera abari ariko kuri jewe no kuni ko kubona izigiye ko ndiko ndarongorera kuri Kristo kandi biciye kuri Kristo bibiliya n'ikintu cyo kwisunga ntacyo bitwaye kuko Imana yavuze iti ijambo ry'umuntu riri kinyoma ariko iryanje riri ukuri kandi nizera yuko bibiliya ari ikintu cyo kwisunga cy'Imana icy'umuntu wese yo uvuga n'ikintu cyo kwisunga bibiliya si gitabo cy'amategeko ya mugenze si gitabo cy'amategeko cyangwa amategeko yo kwigenza bibiliya ni gitabo cha si gitabo cy'amategeko amategeko menshi n'ibintu oya mugenze si gitabo cyuko umuntu yo kwisunga oya mugenze sico ni gitabo cha kahise namba cyangwa si gitabo cha teolojia kuko n'uguhishurwa kwa Yesu Kristo ubunambu chaka gusoma ibyo mwebwe mufisi impampuro zanyu muvyandika ni muvyahishuriwe Yohana rimwe ku murongo wa mbere gushika gatatu nkuko bibiliya ari guhishurwa kwa Yesu Kristo reka tuasome mu gihe turonse umwanya ndizera ko ya simfise byinshi nanditse ngo kuvuga namba umwami agitebaganye yemwe tuzogerageza kuvyisunga uguhishurwa kwa Yesu Kristo ko yahawe n'Imana ngo yereka bagurano biwabigira bibeho vuba agatuma umumarayika wiwe kubimumenyesha umugurano wiwe Yohana yashingiye ntaho ibyo yabonye byose nibyo jambo ry'Imana no gushingi ntaho kwa Yesu Kristo haigusoma haigwa nabumva amajambo yuko kuvugishwa n'Imana bakintondera ibyanditswe muri yo kuko igihe kiri hafi
by his angel to his servant John who bear record of the word of God and the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw blessed is he that readeth and they that hear the word of this prophecy and keep the things which are written therein for the time is at hand.
Rero bibiliya n'uguhishura kose kwa Yesu Kristo kandi yanditswe n'abavugishwa n'Imana Abaheburayo rimwe rimwe muri kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa kabavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo abo bamyara bavugishwa n'Imana bose bashizwe hamwe Yesu yari Maraki Yesu yari Yeremiya Yesaya Eliya icyo bari cyose cyari muri we kandi cyuri cyose n'icyo ndi cyose kiri muri we amajambi byabo na by'ijambo rero si igitabo cy'uburyo bwo gukora igitabo cy'ukungene bigenza kandi si igitabo cy'akahise cyangwa igitabo cya teolojiya oya ariko n'uguhishura kwa Yesu Kristo Imana yonyine yihishura kuva mu ijambo ija mu mubiri nicyo bibi bibiliya ni jambo imana niwe mubiri imana mu imana niyo niwe jambo nako kandi Yesu niwe mubiri n'uguhishura ukunge n'Imana ijambo yagaragaye mu mubiri w'umuntu hanyuma aratwihishurira kandi nicyo cyatumye acika umwana w'Imana we n'igice cy'Imana muratahu rero ntari umubiri n'igice cy'Imana cyane rwose ku buryo ari umwana umwana nk'uko katoliki rigira umwana w'ibihe bidashira n'ayandi mashengero yose iryo jambo nta n'icyo rimaze murabona ntashobora kuba uw'ibihe bidashira hanyuma ngo abe umwana kuko umwana n'ikintu kinaka gikomoka ku kindi kandi jambo ry'ibihe bidashira ntashobora kuba uwa ntashobora kuba umwana ariko ntashobora kuba umwana w'ibihe bida oya mugenzi ntashobora kuba umwana w'ibihe bidashira rero ariko n'umwana cyane rwose ku buryo ijambo ryose ryari muri Yeremiya muri Mose nayo majambo yose nk'uko yavuze ati bavuga kuri jewe bavuga gute kuri jewe uko guhishura ku ijambo kw'Imana kose kukuri kwari gupoperanirije mu mubiri w'umuntu kandi Imana yari itwikiriye umubiri ngiyi impamvu yiswe umwana n'impamvu yisunga data yemwe biroroshe gusa ni wareka Imana ikabisuka mu byiyumviro byawe murabona Imana ihishuwe mu mubiri w'inyama murabe ihishuwe mu mubiri canke mu ijambo rija ku mubiri ibyo biri muri Yohana rimwe 14 kandi ijambo ryihaye umubiri kandi ryabanye natwe uwo murabo murabi no bibiliya bamwe muri bo bavuga bati yo nibyo ryakoze ibi ryakoze biriya ariko kera ndababwira ikintu kimwe reka gusa tuje muri kahise ka bibiliya umuntu umwe gusa turabe iyo yavuye yanditswe n'abanditsi 45 abagabo 40 banditse bibiliya mu kiringo kirenga imyaka 1600 mu bihe bitandukanye bavuga bitarari ibintu by'ingirakamaro cyane bitigeze bishika muri kahise kizi kandi kenshi imyaka 100 imbere yuko bishika kandi nta kosa na rimwe ririmo mu bitabo 66 yo mana we nta mwanditsi kiretse imana ubwayo yoshobora kudomako neza cyane nta jambo na rimwe rirwanye irindi mwibuke bibiliya yanditswe mu giringo cy'imyaka 1600 kuva kuri Mose gushika ku rupfu rwa Yohana ku kizinga cyangwa ikizinga cya Patmos imyaka 1600 kandi yanditswe n'abandi 45 umwe ntiyaranatse uwundi kandi ntibigeze bayigira nk'ijambo bamwe muri bo ntibigeze babona ijambo ariko igihe bayandika kandi batahuwe ko barabahanuzi rero igihe bashyira abavugishwa ubuvugishwa bwabo hamwe umwe bwose muri bwo bwinjiranamwo murabe Petero yatangaje ku munsi wa Pentekote ati mwihane umuntu wese muri mwebwe kandi mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubonegwe guharirwa ibyaha byanyu Pawulo ntiyari bwigere yumva ikintu na kimwe kuri ibyo yagiye muri Arabiya mu kiringo cy'imyaka 3 kwiga isezerano rya kera kurabwa uw'iyo nkingi y'umuriro yari yamuvugishije ku nzira avuga ati Sawulo mpigira iki yashobora kuba mu ikosa gute ntiyigeza na huza shengero na gatoya kandi nyuma y'imyaka 14 igihe yahura na Petero bigisha cyo kimwe ijambo kurindi iyo ni bibiliya yacu amajambo y'uwundi muntu atsindwe iyi nta muntu ashobora kongera kuri ibi nta kindi kintu ushobora kongera kuri bibiliya yoya mugenzi ukunugu hishugwa kuzuye nta kindi ni nk'udushasharindwi dushasharindwi umuntu umwe yagumye ambwira ati ubuzo umwamazi wovugana nawe mwene data Abrahamu n'igihudu dushashara tuzohishurirwa kandi uzotubwira ukuntu tuba hafi y'Imana n'ukuntu ubikora navuze ntoya mugenzi ntibishoboka kuko bibiliya udushashara ndwi kuri yo dufise amabanga indwi ahishijwe byaramaze kwandikwa ariko ntibatahuye ibyo ari byo murari ingene bacumuye hamwe n'ibyo babatizwa mu izina rya Yesu murabona ibyo ntibyari ibyo izina ry'umwami Yesu Kristo murari ibyo bintu byose uko byari bimeze era hari ba Yesu benshi ndafisa abagenzi benshi hano ku isi bitwa Yesu abagenzi babavuga butumwa si ibyo n'umwami wacu Yesu Kristo nta mwanditsi n'umwe kiretse Imana yoshobora kudoma koneza ubu turabe gusa ukuntu iyi bibiliya yanditswe ubu tuvuge nk'akarorero byogenda gute tugiye ubu maze tugafata ibitabo 66 by'ubuganga bivuga ko mubiri byanditswe n'amashure 40 y'ubuganga atandukanye 116 ahubwo mu kiringo cy'imyaka 1600 ndibaza ubwoko bwa kubandanya bwo twoshika ko igihe George Washington umukuru w'igihugu cyacu haheze nk'imyaka 200 kubera umusonga bamuranduye urwara rwino maze bamukuramwe inusu y'iritiro ya maraso kandi dufashe na tuje kure gatoya ku bintu bimwe bidukwega uno munsi byo n'ubumenyi byogenda gute dufashe umumenyi 40 butandukanye kuva ku kiringo cy'imyaka 1600 maze tukaraba icyo twoshika ko umufaransa w'umunyabumenyi araheze imyaka 300 yerekanye mu buryo bw'ubumenyi mu kuzungurusha umupira yuko namba umuvuduko uteye ubwoba ubonetse urengeje ibirometero 50 ku isaha icyo kintu cova ku isi kikayigwa ko ikayiva ko mwiyumvira ko ubumenyi bwo kwigera bwisunga ibyo hari ukubandanya na kumwe n'ibyo ubu mu gihe batwara imodoka mu nzira mu mabarabara yacu ngo ibirometero 250 ku isaha murabona ariko yerekanye mu buryo bw'ubumenyi ko bivuye muri ingutso nguvu z'umupira uzunguruka ku isi yuko ku birometero 50 ku isaha yuko ikintu icyo arizo cyose coduga kivuye ku isi maze kikaja kure cogwa kivuye mu kirere oya kubandanya kuriho kuri ibyo ariko nta jambo na rimwe muri Bibiliya rigwanya irindi nta muhanuzi n'umwe yigeze kuvugurutsa uwundi bari batunganye umwe wese kandi igihe yaza hanyuma aravugishwa hanyuma urya muhanuzi w'ukuri yarahagurutse hanyuma aramuhamagara rero byaragaragajwe murabona rero Bibiliya ni jambo ry'Imana kubizera bose bukuru ubu umuntu ushobora kuronka ukuri kw'ibyo abaganga babohuriza ko ntushobora no kuronka ukuri kwabo ubu ntushobora kuronka ukuri mu by'ubumenyi ubu muri atigiye kimwe baratubwiye yuko rya yuko igihe Bibiliya yavuga iti yabonye abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine zizi yuko ibyo bidashoboka isi yari umuzinga ariko Bibiliya yavuze iti imfuruka zine rero ubu murabona indwi zibiri ziheze cyangwa indwi zitatu ziheze zaheze ubu ibinyamakuru byujuje iyo nkuru basanze yuko ifise isi ifise imfuruka zine nibangahe babonye ibyo kuko iby'ukuri murabona ndafise byose byanditse ndindiriye gusa hagira uwugira ikintu uvuga ikintu kinaka kandi bagira batahure umunsi umwe yuko mbere ntibariko barabona imyaka y'umuco mu kirere miliyoni 150 bariko baraja gusa mu muzingi uko n'ukuri batotahura muri ino minsi yuko igihe muja mu ijuru ntimugurukira hantu ahandi hantu muracari ngaha gusa nyene gusa mu rundi rugero runyaruka gusumburu muri kino cyumba hariho haraca amabara ibara ryose ishati kanzu icyo ari cyo cyose umwambaye n'icyo ibihe bidashira carashizwe kuri bande kija hirya no hino ku isi igihe cyose mukubita urugohe bishigwa kuri bande murabe televiziyo izo vyemeza igihuvutse imana icitangura kugufata kuri bande nagi atangura gushira kuri bande nta rwamu rwishi canigira mukanya gatoya murabizi uyo numwana mutoya gushika agere gutandukanya iciza n'ikibi niho urwamu ruca gutangura agatangura kuvuga ikintu no gukora ibintu ategerezwa kubazwa kandi rero igihe ubwo buzima buhagaze kirya gifata amatwi canke bande kirakurwaho hanyuma kikabikwa mu biko bunini ya cyane bw'Imana ubuzohunga gute kuri cyagiye cy'urubanza bizovugurutswa imbere yawe bizovugirizwa imbere yawe intambu ko yose wagize icyumviro cyose cyaciye mu bwenge bwawe murashobora kubibona rero murashobora kubibona Imana mpagaze ngaha irigarindi joro hari umuntu kuri ya rutari muremure umugabo w'ubu ahanze umuntu asa neza cyane w'ingufu hanyuma yasohotse umwami yari yamubwiye ibintu byinshi bijanye n'umuryango wiwe n'ibyo ategerezwa gukora hanyuma yasohotse aricara mu minota mike imbere yanjye hatse uwundi mugabo nkurya ariko yari yunamitse umutwe sinashobora gutahura hanyuma narabye kuri uwo muntu hari yubugira kandi hanyuma ntiyariwe kuko yari ikindi kintu kandi uno mugabo sinashobora kubitahura narabye hirya no hino nta muntu yari inyuma yanje navuze nti urya mugabo yicaye hariya y'ibyo bihuzo hariya kandi yari wacu mwene data aza ngaha ku ishengero muremure w'ubuhanzi umuntu asa neza yicaye hariya nkuko kandi yari yunamitse umutwe hariya ariko arasenga kuko yari kumfiro kubwa ingorane y'umushishito yaragiye kuronka ibi rato umugore wiwe yashaka ko aronka ibirato bishaje yavuze ati oya sinshaka kubironka gozo sinzobaho kugira ngo ndavyambare yari kumfiro kandi yicaye hariya murabona muri urya rugero harero y'Imana yagiye gusa kwa ya hanyuma ivuga iti nguyo yicaye hariya gusa ikibanza yarimwe murabone ivyo nshaka kuvuga ubu murare kandi nakosa narimwe byo mu byanditswe Yesu ijambo ry'Imana ritahura ivyumviro biri mu mutima ijambo ry'Imana rifise ubukuba rifise ubugi abaheburayo 4:12 ijambo ry'Imana rifise ubugi rirakome cyane kuruta inkokata y'ubugi bubiri mbere rikinjira naho ritanya ubugingo n'impemu murabona ririnjira mu mpemu hanyuma rikasohora no kumenya ibiri mu mutima kumenya ibiri mu mutima niki kumenyesha guhishura kandi ibyo ni by'ijambo rikora uno munsi tuvuga duti ishengero katolika ni ijambo ry'Imana b'abatiste abametodisi abapentekote urusengero si ibyo ijambo ni uguhishurwa Imana ihishurwa n'ijambo oya twotegerejwe kuronka ubwoko bwose bw'imiti kuronkirija terambere ryose hagati mu baganga hagati mu banyabwenge abantu batandukanye nimba Einstein yari afise ibya mpemu nkuko yari afise ubumenyi bw'iby'umubiri nkuko yarayize amategeko y'umuco n'ibindi yari gushobora kutubwira ikintu kinaka igihe numva ubutumwa bimwe hariya bihagira hariya hantu hagati na hagati hahambaye mu kirere yuko hamwe woyagana hantu naho hantu hagati na hagati woshobora kurema izindi se kugira ikintu cyose kandi inkomezi zobaye izi zidahera murabona yarabonye cyo murabona ino mfuruko mito ino mifuko mitoya ica mu kirere byabayita mabesani aguruka nibinda abantu rero rero byo twopfuma twobireka mwara mwarumvise bano bantu bose ba buriwe irengero niko muvuga ntituzi yo bari bahagaze harya hanyuma siho bari uko niko izamugwa rizobumwe muri bo azo manuka hanyuma no mu mubiri wo kwese uzokwambara umubiri wo mwijuru kandi bazoba nyegeze umushatsi canka magufa yasigaye bizo hindugwa mukanyi sase amanuka avuye mu kirere hanyuma jane muhira uwo turabona ivyo byose biba ungu kandi Pentagon iratangara kubera iyo mico n'imici itangaje kandi ibintu byose babona mu kirere murabona barafise kimwe ngaha mu binyamakuru Jeffersonville inondwe n'ibindi umuco utangaje rero yo ibazi icarico ariko mwumviriza abana batoye ikizodutuza umwe muri iyi minsi murabona murabona ntimutinye mwibuke Yesu yavuze ati nk'uko byari biri mu minsi ya Sodomu habaye ikigusa imbere ya Sodomu Imana yararuhutse hamwe n'abamarayika kandi bari bafise urubanza rwo kugenzura yavuze ati numvise akamo yuko wuzuye ibyaha binini ya cyane rero nururutse kugira menye namba rukuri cyangwa atarukuru uko ni ukuri murabe urya mukuru yagumanye na Aburahamu yashobora gutahura ibyiyumviro byari mu mutima wa Sara inyuma yiwe ubu murabe hirya no hino gusa gatoye hanyuma murabe murabona murabe ico ririko rirakora cha kintu nyene uno munsi n'urubanza rwo gusuzuma yemwe inyuma ya kanya gatoye ishengere igiye gishobora kuguma muri ico kibanza kandi imbuto yose ikama ubwoko bwayo bazoba bagiye ntibazomenya icabaye kuri bo umwatsoba yagiye inzira imwe murabona umwatsoba yagiye ku nzu y'umwungere hanyuma uwundi azoba ariko araja nga canke hariya hepfo kandi ikintu cya mbere mwomenya ntibari hariya kandi Enoke yari we yari kigereranya Imana yaramujanye hanyuma ntiyari akibobaye akiboneka baramanuka gusuzuma uko kubandanya ukuntu uguhinduka kwa Enoke ikigereranya Abisirayeli bashigwa muri bwa bwato biratunganye cyane jambo ry'Imana riratunganye cyane mbere kw'isezerano rya kera narishasha n'ibice bibiri hanyuma ucuzuye kimwe uko n'ukuri isezerano rya kera n'igice cyaryo hanyuma isezerano rishasha n'igice cyaryo bishire hamwe uronka guhishura kwose kwa Yesu Kristo harabahanuzi bavuga hanyuma ngari mu muntu murabona ibice bibiri hanyuma icuzuye kimwe ubu ntidushaka gufata byinshi cyane rero mwibuke isezerano rya kera ntiryuzuye atarishasha kandi isezerano rishasha ntiryoshobora kuzuye atarjakere iyo niyo mpamvu navuze ibice bibiri bigize byose kuko abahanuzi bavuze bati azobaringa bazomukorera ibi kandi nguyu ngaha yaringa kandi bamukoreye ibi narigishije gusa kuri ibyo araheze amajoro makeya ubu mu buryo bwo kwiga ibyanditswe Pawulo yabwiye Timoteyo ati uryiga utanga ijambo ry'Imana mu bugorosi ryanaryo n'ukuri hariho ibisabwa bitatu mu byanditswe mu gukoresha ijambo ry'Imana hariho ibintu bitatu utegerezwa kudakora ubu twiga ibyo mu minota icumi n'ikurikira ibintu bitatu utegerezwa kudakora kandi mu gihugu cyose aho uri hose umenye neza ko wabyanditse mu byiyumviro byawe namba udafise ikaramu ntutegerezwa gukora ibyo bintu tubabwira igice cyose uko mutegerezwa gukora ubu ngiye kubabwira ibyo mudategerezwa gukora rero ntimutegerezwa gusigura nari jambo muvuga muti yemwe nizeye ko risigura ibi risigura gusa icyo rivuga ntirikeneye umusiguzi kandi ntutegerezwa gushira ijambo aho ahatariho kandi ntutegerezwa gucagagura ijambo namba twokora kimwe muri ibi biterera bibiliya yose mu ruzazane no mu kajagari murabe gusigura nabi Yesu mu ishusho y'Imana mu muntu womugira Imana imwe muri zitatu gusigura nabi Yesu Kristo kwari jambo womugira umuntu wa kabiri mu bumana kandi gukora ibyo wo konona ibyanditswe byose nta hantu na hamwe wo kwigeruja rero ntiritegerezwa gusigurwa nabi kandi namba uvuze ko ikintu kinaka ujishira kw'insobanuro kanaka akandi ukayishira ku kindi gihe cyangwa uyishyize ku kindi gihe naho nyine uyiha insobanuro itari yo. Nambu wari we wese asobanuye nabi Yesu Kristo muri Bibiliya byo kutaba Imana ubwayo ukamugira umuntu wa kabiri cyangwa Imana imwe muri batatu, ibyo bihungabanya ijambo ryose muri Bibiliya byose.
Thou shalt not have any other God before.
Vyorenga icyagezwe cya mbere, ntukagira iyindi mana imbere yanjye. Ni byiza cyane. Vyogira ubwoko bwose bw'abakristo mugwi w'abasenzi b'abapagani basenga imana zitatu zitandukanye. Murabe n'ubwoko ki bwa Bibiliya mwoba mufise. Rero vyo tugira icyo abayuda bavuga ko turi. Bavuga bati ni iyihe mana muri izo mana ari imana yanyu? Murabona?
For Jesus himself is the
rero murabona ntimushobora ntimutegerezwa gusigura nabi Bibiliya kuko Yesu bwiwe n'insiguro ya Bibiliya igihe agaragaye muri iki gihe ko igice cy'umubiri wiwe uriko uragaragara namba ari igihe cy'ikiganza gitegerezwa kuba ikiganza ntigishobora kuba igihe cy'umutwe namba ari igihe cy'ijwi yemwe rero ntigishobora kuba igihe cy'ikirenge murabona kandi ubu turi mu gihe cy'ijisho kandi ubigikurikira niwe ubwiwe kuza ukabona ubuvugishwa. Murabona igihe gikurikira n'ikindi twatanguriye ku mushinge kuva ku gihe cya mbere cy'ishengero igihe cy'urubuto rwaja mu ivu urubuto rwuzuye rwabonekeye mu birenge ruteri rwagarutse hanyuma ruciye muri Wesireyi hanyuma mu Bapentekoti indimi mu minwa murabona ubu ni mu maso ubuvugishwa bwa Maraki kane n'ibindi kandi ubu nta kindi na kimwe kindi gisigaye kuza kiretse ubwiwe kwinjiriwe muri icyo kintu kuko nicyo kintu cya nyuma kiriho. Igikurikira n'ubwenge kandi nta bwenge dufise bwacu bwite n'ubwiwe murabona nta kubona dufise bwacu bwi umuntu yoshobora kwerekwa ibyo bintu gute ntashobora kubikora ni Imana ubwayo murabona bigaruka ahantu kandi yategeretse yategetse umubiri inzira yose. Rero umubiri wuzuye wa Kristo uhishura mu ishusho y'umugeni wakuwe mu ruvabu rwiwe nk'uko Adamu yakoze ku itanguriro nk'uko Adamu yarahubwe ku itanguriro. Ego Imana ibyo bishyira Bibiliya yose mu ruzazane kurenga icyagezwe cya mbere no gukora Imana Imana y'abapagani y'abatatu gusa byokono n'ishusho yose ya Bibiliya. Rero ntutegerezwa gusigura nabi Bibiliya rero icyo ni ikintu kimwe gusa igihe cyanditswe cyose muri Bibiliya gifite igikorwa utegerezwa kugishyira mu kibanza cyacu kandi kugishyira mu kibanza kitari cyo woshobora kuyigira Imana mu gihe kimwe hanyuma igihe gikurikira woyigira kahise kugishyira mu kibanza kitari cyo. Rero ntutegerezwa gushyira icyanditswe hatariho ni Imana igihe cyose namba uyigize uno munsi Imana ya kahise icyo yari iri hariya kera kandi ko itari yayindi uno munsi Abaheburayi 13:8 wobikoze iki murabona ni wa wundi ejo uno munsi no mu bidashira. Rero kubw'ibyo murabica ibyo bikora n'icyo byokoze byaramaze kubikora kuyituma guhakana ijambo ryayo bwite gushyira hatariho ibyanditswe ntimushyire ibyanditswe hatariho woshobora kumbure gufataniriza hamwe umubiri wewe nawe ikirengaho umutwe wotegerejwe kuba canke ikindi kintu nka kurya nyene mu yandi majambo woshobora kubona Yesu yigisha ubutumwa bwa Mose woshobora kubona canke mbere Wesire yigisha igihe cya Luteri woshobora kubona ubu igihe cyacu igihe cya Pentekote ubutumwa bwa Pentekote murabona urwo rudubi byoba birimo. Pentekote yaramaze kwerekana icyo ari cyo Luteri yaramaze kwerekana ibyiwe binjiye mu idini byapfiriye ari ryanyene igihe cyaragiye byagiyaho itegereze ikimara kwitunganya nk'idini yarapfuye. Rero murabe gusa namba atari byo musubitse amaso inyuma muri kahise igihe cyose yitunganije nk'idini giciye yaciye ipfiraho nyene ntacaba gisigaye kuri byo yahindutse umusenzi w'Imana yiyisi maze yinjira mu bintu by'amashyirahamwe no kwitunganya n'amadini no kwiyumvira ibintu bitabaho mu mukuru w'abarikiba warinjiwemo hari yamaze bashyiramo inzitizi zabo bwite cyangwa binzijamo ibyiyumviro byabo bwite bombe amabe bambe muri ivyo none niki cajitse byahindutse urudubi kuja guherera mu mana yiyisi aho bazimika satanu bwiwe biyumvira yuko boronse umurongozi ahambaye kwisatso bazanira amahoro amahoro Nanababwiye wa munsi ndabisubiramo yuko umuniterambere ubwaryo uyu munsi rirwanya rwose Imana iterambere rirwanya Imana amashuri ari kure yaje ibirometera amamiliyoni ubumenyi n'amashuri bigeregeza guhakana Imana murabona biciye mu maseminare ya teolojia n'amashuri n'amazu y'ubumenyi n'ibindi bara nyiganyijwe ni gute kuri ryagerekwa rya joro ry'umuntu igihe yasemerera abo banyabwenge hariya bariko barasuka birya bintu kwariya barahinduka ke gusabararaba maze barabandanya hazobi yindi ntambuko itegereze yo ayo mategeko atatu ategerezwa gushika rero ntimushobora Yesu ntiyaje avuga ubutumwa bwa Noa ntiyaje avuga ubutumwa bwa Mose canke Mose ntiyaje avuga ubutumwa murabona ntimushira ivyanditswe ahatariho bitegerezwa kubera igihe rero ntimushobora gushira igihe urya muntu ahambaye John Wesley yaza canke wa muntu ahambaye Luther igihe Luther yaza no ubutumwa bwiwe bwo utsindanishirizwa rero igihe ivyo byari iriteri yari muntu ahambaye yahamagara ishengero kuva mu mwiza maze ashiraho gutsindanishirizwa n'ukwizera kandi igihe yabikora babishingiye ku idini maze rirapfa ubuzima bwararenganye nk'uko biri mu mutumba w'ingano bushika neza mu gihe cya Wesley mu mitima yandi mababi yaje ava muri riteri yapfanye nabyo ariyo ya Zwingli na Calvin n'abandi bose bavuye muri uko guhinduka rako ibintu guhambaye hanyuma haza Wesley ikindi gihe cyari kimaze kumera mu mitima Wesley na Alterbury nabo bose na John na mwene wabo n'abandi bose abagabo bahambaye binamana bafize ubutumwa bagendanye neho mu gihugu barabigize idini birapfa hanyuma biza bisa neza na neza nyeza nk'uko ari igihe cyaho ngirigiye kuzana urubuto maze basanga byari bishishwa Pentekote ariko inyuma y'ibyo byose haje umuganago mutoya kandi murabona yuko mubisanzwe niyumvira yuko mu nyuma mu myaka nk'itatu canke n'inyuma yaho Luther yari yashitse ku rubuga yuko ishengero Luther yari ry'abayidini hajigiye gitoya gusa Wesley yashitse ku rubuga ry'abayidini tuksene twaronse integuro y'umukuntu ishengero rya Wesley canke ishengero Methodiste ryavutse kandi igihe baza muri Amerika nga benshi muri bo basubiye inyuma kandi bavutse ko bagiye gushinga amabwirizwa ngendekwa ko n'ibindi kuva mu Bwongereza kugira ngo babizane ngaha n'ukuntu byakinyogwe reresi yose nabo aho nyene uko byagenze ni hariya byapfiriye yemwe ngaba Pentekote barajabo bakera basemerera inyuma mu minsi myinshi heze bafise ingabire yo kuvuga mu ndimi kandi batanguriye no kuvuga mu ndimi rero banavyise ikimenyamenya cya mwemu gera rero bari tunganije umwe yavuga ko agiye gukora iki n'uwundi kiriya kandi bari bafise ibibazo n'ibibazo ivyo bakoze iki ivyo byakoze ko umwe rimwe ryose muri ayo mababi yose yiyuguruye neza nk'uko byagenze mu toma mu mutumba nuko vyagenze mu murayi bari bafise aba wanese aba tunese aba freenese na church of god n'ibindi biyuguruye ariko bijanye na kamere iya kabariyo akarore gatunganye ntuzoba narimwe ikintu cyari cyo cyose cyo kwigisha ivyo rive muri ivyo umuryango w'abagenzi banje bo muri kantiki neza baronse uruyo yarutoye kwavutse urya munsi wundi kandi umubyeyi yari hari igihe bariko barateka imfungu wazacu zo mu ijoro kandi yafasha mushikiwe wundi guteka imfungu zo mu ijoro mu gihe abagabo bari bagiye hanze guhiga kandi rero uyu mwana yatanguye kurira kandi nariko ndavuga nibaza ko umubyeyi wajye wumvise azazaniwe rero yarirutse maze afata uwo mwana kandi atangura konsa uwo mwana mutoya navuze nturati ibyo ni kamere gusa murabona ubu ntushobora ntari barigera babona ubundi buryo bwo ubwari bwo bwose bwiza kuruta ubwo akuronka ica ashaka nko akukiririra rero woshobora kumuha igitabo cy'imigenzo myiza no kumwica ariko hasi ngaho maze ukavuga uti ndashaka kuyica teolojia mwana rero ntuze kuvugira izinduru nga nkabo bandi bana uratandukanya ubuni washaka kugaburirwa uvuze gusa inkengeri ntoya nga ntibikunda oya ntibikunda rero wotegerejwe witegereje ibidukikije ubutubona aho ico cyose kandi cyobonetse neza ko turi mu gihe cyanyuma igishishwa cyagiye kure kandi atwaronse imyaka 15 hafi 20 ubu ubutumwa bukwiragira buva mu gihugu buca ku kindi kandi muri iki gitondo tufatanije mu buryo bw'itelefone muri iki gihugu murabona kandi nta dini ntibushobora kubakwa ku idini nihigeze habaye ikintu nk'icyo kandi ntihazigera habaye ikintu nk'icyo ni nyuma yaho murabona ikintu gishika n'ubutumwa no munsi nuko abo baburonka mu mitima yawe bategerezwa kuba mu nyonga z'umwana kugira ngo bere murabona mushobora gutora ubutumwa hanyuma rero ukare ku mwana akabateka akabareka maze akabukuramwo ububisi bwose murabona akabagira abakristo bageze mu bigero murabona icyo nshaka kuvuga imana igiye kuza kuvuba kwakira ishengero ryayo kandi dutegerezwa kugira ubwoko bw'abakristo kugira ngo ize kubakira urugano rutegerezwa kwera ni byiza cyane aya mabwirizwa atatu ategerezwa kuba ntutegerezwa gusigura nabi cyangwa kurikoresha nabi kurisigura nabi cyangwa kurishyira hatariyo ntutegerezwa kuguma neza na neza uko imana bitegerezwa kuguma neza na neza ku Imana yavuze ko byari bimeze ku isi n'igitabo cy'amabanga abantu bizeye ko ari igitabo cy'amabanga gusa igihe kimwe nariko ndavugana n'umuntu rurangiranwa ngaha mu gisagara umuntu mwiza neza mu isi y'ubukristo kandi yavuze ati nagerageje gusoma igitabo cy'ibyashyiriwe Yohana ijoro rimwe yavuze ati Yohana ategerezwa kuba yafashe imfungurwa zirimwe piripiri kazi kandi yagize indoto mbi murabona igitabo cy'amabanga mu gihe kuwizera w'ukuri n'uguhishura kw'Imana kwahishuwe mu gihe tubayemo ariko igihe uwizera w'ukuri n'uguhishurwa kw'Imana ahishura mu gihe tubayemo we yavuze ati amajambo yanje ni mpemu n'ubugingo Yesu yavuze iby'ubugira kandi ati ijambo n'urubuto umubivyi yabivye turazi kw'ibyo ari ukuri n'Imana mu buryo bw'ijambo kandi rishobora gusobanurwa gusa na we bunye n'ubwiwe ubwenge bw'umuntu ntibushobora kurisobanura ubwenge bw'Imana gusa mbega ubwenge buke bufise aho bugeza ushobora gute gusobanura ubwenge butagira itanguriro niherezo igihe tudashobora gusobanura n'ubwenge bw'uwundi n'uwundi kandi mumenye n'umwe ashobora kumusobanura kandi amusobanura uri washaka ntibivuga ngo abantu bakera igihe banyuragiranwa mu isi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ariko ngo Imana mu buryo bwinshi no mu buryo bwinshi kenshi yihishuriye abahanuzi murabona kandi mumenye uwashaka kugihishurira kandi we kubyibyo yabigize uko kugira ngo ashobore kwihisha mu byanditswe kumunyateworozi yazubwiye yo mana we arashobora kwihisha gusubwiwe yicaye neza hariya mu byanditswe kandi ukaraba umunsi wose ntiwigere umubona ukaraba ubuzima bwawe bwose ntiwigere umubona arashobora gusa kwihisha ubwiwe yicaye hariya ubu ndabasabye hariho hose reka ibi byinjira ibwina ku Imana mu ijambo ishobora kwihisha ubwayo rwose mu ijambo gushika ata munyateolojiya cyangwa ishure mu isi yoshobora namba ko mu ronka naho yoba yicaye ngaho muvuga muti ibyo nibyo mungamwere data prana mbega guti byerekeye abafarisayo n'abasadukayo mbega guti byerekeye igihe cyose yarabikoze by'ukuri yakoze uko muri gihe rero turashobora kubisuzuma reka twiyumvire ku byerekeye cyane ubugihe cy'ubwenge bw'ubumenyi ingene yihishije ubwiwe mu ijambo ryasezeranye mu gihe cya Mose ingene yinyegeje ubwiwe mu gihe cya Eliya ingene yinyegeje ubwiwe mu gihe cya Yesu ingene yinyegeje ubwiwe yari mu isi kandi si yaremwe nawe kandi si ntiyamumenye yaje mu biwe abiwe ntibamwakiriye murabona ishubwiwe umunyabwenge umuntu yize rwose abaho mu isi muvuga muti yemuyu n'umuhinga uwera data kanaka sindazwi ishinga n'uwo ari we wese Imana yarabimuhishije maze ibihishurira abana bashaka kwiga murabona abana b'Imana urubuto rwatoranijwe mwiyumvire Imana mushobora byose yicaye mu ijambo ryayo bwite yihisha abanyateoloji abantu bize b'iki gihe kandi ntibashobora kumubona bibaza gusa ko ari umugwi w'abashikuzi nimurabe mumuraba hagaze hariya yihisha abapentekota abapatista abametodista abapresbiteri presbyterian yihishura ubwiwe neza kumugaragaro kandi yerekana ubwoko bwose bw'ibintu no kubishira mu kinyama mu binyamakuru n'ibintu nk'ibyo yamara ntibabibona yo imana yacu inge nari inkuru yihishura ubwayo kuri wari we wese ishaka yo muvuga muti mwene data Johnson canke mwene data kanaka we numuntu ahambaye azomubona yo oya yihishurira uwashaka uvuga uti umugore wanje ntamubona kandi n'umugore w'umukristo yihishurira uwagomba yemwe umwungere wanje n'umuntu ahambaye ibyo nibyo ariko yihishurira uwashaka ubugereranyi bwahishuwe n'ibiriko biraba rero usha ushobora neza gutahura ubu tumenye rero ko ibyo bikigira igitabo cy'Imana kandi si igitabo cy'umuntu namba cyari cy'umuntu rero reka turabe ingene cya cyo bivuga ubwacyo turabe ingene cyo shira ku mugaragara ibyaha by'abantu bacanditse mumenye abantu babayeho mu gihe cyacu Aburahamu nk'akarorero yitwa se wabizera mumenye ingene ibyo mwibaza kwa Aburahamu yoshobora kwandika iki gitabo kuri ubwiwe ecerekana ubwoba bwiwe mwibaza ko yoshobora kwandika ko yabeshe umwami kirya gitondo hanyuma avuga ko ari mushiki w'igihe yari umugore wiwe yo kwanditse ku bwoba bwi yagize by'ukuri ntiyo kwigera bikora mbega gute Yakobo n'umuburiganya bwiwe umubeshi mutoyi uwo Yakobo yari umuntu ashobora umuheburayo kwandika kuri mwene se w'umuheburayo uwo Isirayeli yose yakuye ko ku izina yokuba ukakwandika uburiganya bw'umubyeyi nyine w'igihugu cyose muri Yakobo havuyemo basokuru muri basokuru havuyemo amoko kandi urufatiro rwa byose Bibiliya mutangaza nk'umuriganya ibyo nibyo mwibaza ko umuntu yoba yaranditswe kw'ibyo oya mugenzi mbega gute umuntu yanditse akumwama hambaye na ntaryo baronse hano ku isi nk'umwami yanditswe yambitswe igitsibo Dawidi kugusamba na kwiwe abo bayuda boshobora na ntaryo kwandika akumwami wabo mwiza cyane ko ari umusambanyi yo dufise kahise nka George Washington atigeze abesha n'ibintu nk'ibyo tuvuga ita ibyo ibya kahise ariko uyu n'umuntu Bibiliya yita Dawidi umusambanyi kandi yari we umwami wa Isirayeli umusambanyi yari agiye kuba umwana Yesu kuba umwana wa Dawidi ibuye ry'ukunengesera kandi se wiwe bijanye n'umubiri yari umusambanyi abayuda ntibokwigeze bandika igitabo nk'icyo umuntu yokweyandika ko ibyo habe namba ni gute iryo hanga ryiyemera rya Isirayeli ryo bikoze murazi ingene ryibiyemera ihanga ryiyemera rya Isirayeli bari kugenda bakandika kugusenga ibigirwamana kwabo bwite bakandika kukugarariza imana kwabo bakandika biyamiriza ibintu by'umwanda bataroranye ba bakora maze bakabyandika mu gitabo atankeka bari kuba bobinyegeje bari kuba berekanye gusa ibintu byiza ariko iyi Bibiliya ivuga kiri ukuri n'ikiri kinyoma n'umuntu wese arazi yuko abayuda batari kugenda banditse igitabo nk'icyo kubijyanye n'ukwandura kwabo bwite n'ugusenga ibigirwamana n'ugutsindwa n'ibintu byose bari bafise ntibari kwigera babyandika oya none ninde yabyanditse Bibiliya ivuga iti mu Baheburayo rimwe rimwe kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi rero ntibari abavugishwa n'Imana ntibari abapfa Imana ese abavugishwa n'Imana kera ariko Imana kera yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi mfite icyanditswe kiri nga sinzi icyari cyo sinshobora kugicisunga mu bisanzwe iyo nisunze ibi bintu ndaba icyanditswe ngiye kukira aba akanya gatoye gusa namba muja kunyihanganira cete cha kabiri cha Timoteo 3:16 nari niyumviriye ko no byibuka ariko mumbabarire ndahagarara akanya gatoya gusa kugira ngo ndabivyo ari byo Echeri imana yabaririye basogokuruza mu kanwa kabavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi rero Timoteo wa kabiri 3:16 rero turabico muri 3 havuga ibyanditswe byose ego byahumetswe n'abahanuzi oya byahumetswe niki ni imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka kugira ngo umuntu w'Imana bushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose ni Zareli byanditswe byose byanditswe bihumetswe Yesu hano ku isi yavuze ko ijuru n'isi bizorangira ariko ijambo ryiwe ntacyo rizoba yavuze ko ibyanditswe byose bitegerezwa gushitswa rero kubw'ibyo gitabo cy'igi igitabo cy'igitabo cy'ibyanditswe n'umuntu n'igitabo cy'ibyanditswe n'Imana rero turazi yuko Imana yahisemo imbere y'igihishengero ryayo ahantu hayo abahanuzi bayo n'ibyerekeye byose akubw'ibyo kumenya imbere yatoranije umuhanuzi wayo kandi igihe kigeze yategetse ko umuhanuzi wayo bashikira rimwe hanyuma iramuhumekera mu gihe yandika Bibiliya iciye muri we rero Imana yanditse Bibiliya ikoresheje umuhanuzi gusa kuko niyo nzira yayo yo kubikora rero murabona si jambo rero murabona ni jambo ry'Imana kandi si jambo ry'umuntu Imana n'umuntu Imana irashobora kuvuga Imana irashobora kuyaga Imana irashobora kwandika ntiyategerezwa kubikora muri ubwo buryo ariko nibwo buryo yoyo yahisemo kubikora ntiyategerezwa kubikora muri ubwo buryo ariko nibwo buryo yahisemo kubikora rero muvuga muti Imana yandikishije urutoki rwayo bwite rukomeye ibyagezwe 10 Imana rero yarashobora kwandika ubwayo igi bishaka murabona ariko yoyo yahisemo kuvyandika ikoresheje abahanuzi murabona kubera yuko ari biyigize ijambo ryayo yabigaragaje biciye muri bo bose bagira igice canke igice cyayo murabona yarashobora kwandika n'urutoke rwayo yarafashe kandi urutoke rwayo maze yandika ku mpome za Babuloni wagezwe ku munzani basanga ntushitse kandi n'urutoke rwayo bwite Imana irashobora kuvuga muri zera ku Imana ishobora kuvuga yavuganye na Mose ku musozi mu gisaka cha kumuriro muravyizerego mugenzi yavuganye na Yohana mu buryo bw'inuma muravyizera yuko iti uyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara yavuganye nawe yavuganye na Yesu ku musozi w'ugu akayangana imbere ya Petero Yakobo na Yohana irashobora kuvuga sirakiragi Imana irashobora kuvuga yaganiriye rero na Yesu ku musozi w'ugu akayangana kandi ivugana na Yesu imbere y'isinzi ry'abantu benshi mu gihe abantu bavutse ko bahavutse imituragara ariko yari Imana yavugana na Yesu kandi hafi Matayo Mariko Luka na Yohana bose ni Yesu avuga ni Imana rero Imana irashobora kuvuga yafashe intoke zayo bwite yandika ku musenyi umunsi umwe yaravuze yaravuze ubutumwa yaravugishijwe akoresheje iminwa yiwe bwite Imana yarabikoze igihe yiha umubiri maze ikabana natwe Imana igaragajwe mu mubiri nambi ishobora kwandika kuvuga mbega nishobora no kubwira abantu ico bokora atankekira bishobora irashobora kuvugana nabo mwijuru mwijwi ry'umuntu irashobora kwandika ikanabereka ico bokora yararikoze rero kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa kabavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi kandi yavuze kuri uru rwandiko yuko nta jambo ritoya na rimwe nta kanyuguti na kamwe canke umurongo babizo kwigera birangira bidashikijwe hanyuma rero bikagaragazwa rero bizorangira kuko bigaragara ntibizorangira ico giye ariko ijambo ryayo gusa ryahinduwe umubiri akanyuguti bisigura akajambo gatoye umurongo bisigura ikimenyetso gitoya mbere n'akamenyetso ko kuruhuka na kamwe imvugo n'imwe ikintu icyo ari cyo cyose kizokwigera akinanirwa mu ijambo ry'Imana ntirishobora kunanirwa kuko ni Imana Imana yigaragaje mu buryo bw'umubiri umuntu kuko ni Imana ubwayo mu buryo bw'indome mu buryo bw'umuhanuzi igaragajwe mu mubiri rero nico gituma Yesu yashobora kuvuga atabavuganye namwe mubita Imana bavuganye namwe biciye mu ijambo ry'Imana avuga ati kandi habari Imana abo bahanuzi igihe baba basizwe amavuta ya mpemu w'Imana maze bakazana neza na neza ijambo ry'Imana rero bari Imana ryari ijambo ry'Imana rivugira muri bo kandi irashobora Abaso, banura gusuka umwanditsi yaberetse kubisobanura rero namba mushaka kubiraho biri mu cete cya kabiri cya Petero rimwe 21 ni byiza kuko ibi aho Imana nta musobanuzi w'umuntu kukinti iciwe yitangira isobanuro yayo bwite Imana iravuga ikongera ikabisobanura ubwayo maze ikabihishurira uwigomba ikabigenyegeza abandi bose ntitegerezwa kubihishurira umuntu wari we wese kiretse uwigomba kubihishurira kandi niyo yaravuze ibintu byayo byose mu byanditswe ku bw'ibyo byose byaramaze kumenyekana gusa nuko yicaye gusa hariya ibiraba bishika murabona oya kuraba gusa umubiri utunganywa kandi usubira kuri byo kuri ya shusho umugeni wayo ubugira kandi ni byiza abizera mu byizere nka Aburahamu yita ibintu byose binyuranye navyo yuko bitabaho byongera ijambo risuzuma iby'imitima yiyumvira Abaheburayo 4:12 risuzuma amabanga yo mu mutima abahanuzi ntibatahura igihe cyose ibyo bandika canke ibyo bavugana yahandi ntibari kuba baravyanditse iyo bibabikuba babitahura murabona ariko Bibiliya ivuga ko basunikwa na mpemu yera basunikwa iyo niyo mpemu yera agusunika utera intambwe umuntu Imana incuro nyinshi no mu bikorwa bitandukanye yavugana n'abahanuzi basunitswe na mpemu yera niyo mpamvu mu bihe byose abantu b'impemu baca ku bahanuzi kubijanye n'ibihe canke byari bigiye kuba umwanditse muhanuzi ategerezwa kwa Mari mu gufatanya n'umwanditsi murabona ategerezwa kubandanya ba mu bugombe bw'umwanditsi kugira ngo amenye uko igitabo kimeze murabona umwanditsi muhanuzi yarafashe ikaramu yiteguriye umwanya wose kuja mu gufatanya n'umwanditsi ariwe Mana yiteguriye kwandika ibyo yamubwira kwandika murabona ibyo byerekana ubwoko bw'ubuzima yategerezwa ubuzima butandukanye butandukanye nubwo abavukanye biwe bose rero ico nico gituma umuhanuzi yihangama so yahanga amaso igihe cyose kuby'Imana yavuga atari kuby'abantu biyumvira atari kuby'igihe cyiyumvira ibyishengero ryiyumvira ibyo ubwami bwiyumvira ariko iby'Imana yiyumvira yasigura gusa ibyiyumviro by'Imana mu ijambo kuko ijambo n'iciyumviro giseruwe rero murabitahura ubu ijambo iciyumviro giseruwe umuhanuzi yarindira rero ibyiyumviro by'Imana kandi igihe Imana yamushihishurira ibyiyumviro byayo yabiserurira mu ijambo uko ni kuhora hagize murabona si niko je we umuhanuzi mvuze uko ni kuharahagize murabona neza cyane murabona nico gituma bahanganye n'ubwami bihe by'ishengero ivyo mu bihe byabo vyazana urubanza rwo gupfa ugiye imbere y'umwami ukamubwira uti uko ni kuhora hagize ibi nibindi bintu bizoshika wociye ucibwa umutwe ishengero ryo baciye urwo gupfa honyene ariko abo bahanuzi bari bashize amahanga bari bashitse amanga kuki kuko basunikwa na mpemu yera murabona kandi hari nico gituma bari bashitse amanga kandi bandika ijambo ry'Imana ritananirwa hariho benshi bagerageje kwigana abahanuzi nk'abapatiri n'abandi bantu none bakoze iki bintu bibi nivyo ntibari kubishobora kuko Imana yari yaratoranije umuntu w'ico gihe yatoranije ubutumwa yatoranije gushika kuri kamere nk'umuntu nivyari gushika ico gihe ukugene yoshoboye kubirengera hamwe na kamere y'uwo muntu nyene yarashobora guhumisha amaso y'abandi bantu amajambo uyo muntu avuga ingendo yiwe byahumisha bamwe bikugurura amaso y'abandi murabona yambika uwo muntu impuzu yarafise akamera intumbero n'ibindi kandi yari neza na neza nk'uko yarategerejwe ko yatoranijwe ritwe abantu bazwi yaragiye guhamagara muri ico gihe mu gihe abandi bari bahariya bamwitegereza bavuga batemwe jewe sinshobora hariho sinshobora kubikora bari bahumisha ishwe Yesu yaje muri ubwo buryo nyene yambaye Imana idapfa yambaye umubiri kandi kuko yari yavukiye mu bwato bw'inka mu ruhongore arwutse ya masaka hafise arambika umusa yavutse hafise itsina ritabereye bamu homako murabona ibyo bintu byose yarari n'ukuntu yaje umwana w'umubaje atarafise ubwenge bw'isi mu buryo ubucanke buriya mwise ubwenge bw'isi nta bwari bukumumarira ryabirya iterambere ry'isi ubumenyi bwo mu mashuri canke icyo ari cyo cyose ntacyo byari yarakeneye kuki we yari Imana byabaye bitora byabaye bititaroranye iyo yari kuba niba yagerageje kuja mu seminari ahantu hanaka kugira ngo yige kwigenza nkuko amashengero yisabikori ibiri muri wemwe byari gutuma emwe yari gutuma ntivyojanye na gatoya n'intumbero yiwe kuko we yari imana rero ubumenyi ubwenge bw'amashuri amaseminari n'ibindi atanke kabiteye kubiri n'ubugombe bw'Imana ugukora kose kubumenyi gutandukanye n'Imana ivyo bihigi ibyo bigishiriza byose bijana kure y'Imana igihe cyose igihe numvise umuntu avuga ko ari umudogiteri muri PHDLLK kuri jewe ibyo bisigura ko ari kure rwose y'Imana murabona ubumenyi bwiwe bwamushize kure y'ibyo yibaza yuko yahamagariwe uko nukuri nimwitegereze ukunge n'ububigijwe inyuma ya mpemu yera areri byo ntibisigura ko umuntu yiza adashobora kuzitegereze Paulo nibaza ko mu gihe ciwe hatari umuntu arusha ubwenge Paulo uwari Sawuli w'itaruso yari umwigishwa wa Gamaliyeli wari umuhinga akomeye w'ico gihe umuntu w'umuheburayo akaze w'idini ry'abafarisayo rero Paulo yari umwigisha wiwe yari ati byose mu idini ry'abayuda ariko igihe yazagana shengero yavuze ati sinigeze ndabazanira ubwenge bw'umuntu n'ibindi kubera ibyo biba uko mwari kubyizera ariko nabazaniye ubushobozi n'ukugaragara kwa mpemu yera kugira ukwizera kwa kube mu mana uko niko biri murabona uko niko biri benshi bagerageje kwigana abo bantu ariko bononye ibintu byose neza na neza nk'uko babikora kuri kino gihe umwe muri bo yagaragaye mu gihe cya Yesu maze azimiza abantu amajanane muri ibyo dusoma mu byanditswe mu bijanye n'ibyo bintu kubijanye no kugerageza kubikora imbere yuko igihe kigera kandi biyambamwe muri bo bagerageje kumwigana yurya n'uyundi kandi yavuze ko mu minsi ya nyuma hazoza bigira Kristo mu bihe bya nyuma n'abigira ba nuzi bazokora imimenyetso n'ibitangaza byose turabi efise murabona ariko ivyo ntibikura hukuri ivyo bizokomeza kumwerekana kayangana birenze kuko dufise Kristo hukuri atari uw'ikinyoma rero turabona ko Imana yarungika abahanuzi bayo yari yo nzira yayo yo kuzanira ijambo ihanga biciye mu kanwa k'abahanuzi bayo kandi tegeretse murazi Mose yaravuze namba mushaka kubisoma biri mu kuvayo igice cya 4:10-12 biri Mose yavuze ku Imana yavuganye na w'Imana yavuganye n'umuntu umunwa kugutwi kandi yavuze ati sinzi kuvuga niko Mose yavuze jewe sinshobora ico gikorwa sinshobora kugenda yavuze ati ninda umuntu ububasha bwo akuvuga canke ninda mugirikira ninda muha ukubona canke ninda muha kumva si jewe uhoraho yavuze ati nzokobana n'umunwa wawe murabona nuko kandi Yeremia yavuze ati mushaka kubisoma ni muri Yeremia 1:6 Yeremia yavuze ati Imana yashize amajambo mu kanwa kanje murabona yavuganye umunwa kugutwi n'umuhanuzi umwe kandi yavuze aciye mu yundi muhanuzi mu gihe uyundi atarafise ububasha yavuga yibicishije mu kanwa kiwe arafise inzira zo kugaragaza ijambo ryiwe murabizi ego mugenzi rero murabona bibiliya n'ijambo ry'Imana si ijambo ry'umuntu Mose yavuze ati Imana yavuganye nanjye ikoresheje ijwi kandi yara yumvise naranditse ivyo yavuze Yeremiya yavuze ati sinashobora kuvuga namba kandi ikintu ca mbere mwomenye iminwa yanjye yari kwiravuga kandi nariko ndandika Imana yapfuga icishije mu minwa yiwe kandi vyarashitse Danieli Yesaya no kubandanya abo bavugishwa bose bari hafi ico kimwe murazi mu isezerano rya kera honyene n'ahantu harenga 2000 aho abavugishwa bavuze ni kuharagize rero namba umuntu yovuga ni kuharagize ntabe ari umuntu avuga nimba yobawe ntiyoba ubuvugishwa n'Imana n'abayindyarya no bayindyarya murabona koko ntivyo shitse namba incuri imwe mu 10,000 murabona bo bigize ntombora ariko ni ku harahagize umwami Imana yarabi yavutse hamwe no vuga nti niko rumana gize mwene data akavuga ati niko umushinga nahe mana gize no vuze nti niko mwene data vaila gize aha hanze canke umwe mure aba bene data wari we wese muri mwebwe ndiko mvuga ivyo mwamuvuga mvutse nimba ndumwizigirwa ndiko ndavuga gusa ivyo wavutse hanyuma aba bantu kubera arabavugishwa bavuga bati ntabwo ari jewe ntacho dupfana navyo ariko ni niko uhora hagize rero bibiliya niko uhora hagize biciye mu bavugishwa n'Imana mwitegereze bari bafise mpemu wa Kristo hejuru yabo hanyuma bavuga imbere ibintu by'imbere yuko biba kuvuga ibyerekeye kuvuga imbere bavuze ibyo baye hariya mu bihe uko bicara bagahagarara bakaryama bagendagenda na mpemu wa Kristo hejuru yabo ku buryo bakoze nka Kristo kandi abasoma babisomye hanyuma bakiyumvira yuko abavugishwa n'Imana bavuga ibibereye ubwabo muribuka yuko yanko n'igihe yari kwirasoma Yesayi kandi na gatatu rimwe kubyerekeye ukungene yuko yacumitiwe ivyacu bicumuro yajanjaguriwe ivyacu bigabitanye igihe hatuno kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi imishisha guyiwe n'iyidukiza yankone yabwiye Filipiti Ninde uvugishwa n'Imana yavuga ko ubwiwe canke yavuga uwundi murabona uvugishwa n'Imana yavuga nkuko yariwe ubwiwe mwitegereze Dawidi arira muri mpema ati mana yanje niki kikumpebesheje nshobora guharura amagufa yanje yose bankanuri amaso Dawidi bantoboye ibiganza n'ibirenge Dawidi batoboye amaboko n'ibirenge byanjye ntuzoreka ubugingo bwanjye ngo buje kuzimugana ntuzokundira uwera wawe ngo abore nk'uko Dawidi yivuga ubwiwe ko ari uwera yari umwana wa Dawidi yanatse urubuto rwo mu buryo bwa mpemu rwamanutse hariya naho Dawidi ubwiwe yari icyatsi kibisi ariko muri we hari urutete rw'ingano murabitahura rero bibiliya yose si ijambo ry'umuntu kandi ntiryanditswe n'umuntu kuzanwa n'umuntu canke ntiryonahishurwa n'umuntu n'ijambo ry'imana ryahishuwe n'imana ubwayo umusobanuzi wiwe bwite kristo yihishura mu ijambo ryiwe bwite raba kristo ahagaze inyuma hariya mwe muri dawidi ntiyoshoboye no kuvyiyumvira re yari yatakaje umutwe nk'uko bavuga kandi yari amanitse ku musaraba nk'uko mubibona ku gishusho hano amanitse ku musaraba asemerera ati mana yanje niki kikumpebesheje nshobora guharura amagufa yanjye yose bantoboye ibiganza n'ibirenge batoboye urubavu rwanjye murabona ukabakure muntu ntuntabare impfizi z'ubukombezi bashani zintaye hagati bampa ibikono bazunguza imitwe batigishize kuhoraho namukiza ubuturabe ko amukiza avuga ya majambo nyene ku bw'ibyo murabona igihe imana yagaragara mu isi hano yavutse amajambo arya nyene Dawidi yavutse murabitahu hura ku bw'ibyo murabona ese ijambo ry'umuntu ni jambo ry'Imana yari Imana muri Dawidi uwo ntiyari Dawidi ntiyari azi icyo ariko aravuga yari mpemu rwose uko niko byari kuri Mose yari muri mpemu rwose ava mu rugero yavamwo hanyuma ahagarara imbona nk'ubone mu gisaka cyakumurira avugana n'Imana ubwayo yavuze iti kuri inkweto zawe awuhagaze n'ahantu hera ndashobora kwibaza ko igihe Mose yava hariya yiyumviriye ati habaye iki n'igiki cyashitse byari biki yavuze ati manuka uje muri Egiputa nzojana nawe yavuze ati byari byo rwose kuri jewe nategerezwa kugenda afata umugore wiwe n'abana biwe n'umwana wiwe bambe n'inkoni yiwe mu kiganza hanyuma aja muri Egiputa muronka ihanga murabona Imana ivuga ubwayo iciye mu muhanuzi murabona bo bari rwose ntibari abahanuzi yari Imana kuko abahanuzi ubwabo ntibashobora kuvuga ibyo bintu ninde yemeye inkuru zacu ni Yesaya yavuga murabona kandi ukuboko kuhora kwahishuriwe nde azokurira imbere yacu nk'inyana mu ruhongore yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi imishisha guyiwe n'iyidukiza twakize mu gihe cya kera muri Yesaya imyaka amajana umunani imbere ya Kristo murabona imishisha guyewe n'iyidukiza muri kahise yo mana we singe n'ijambo ry'Imana ritunganye rwose muryizere bagenzi nico kintu conyene gishobora kubakiza ayandi majambo yose sinezwi ingene atondetse neza ingene uwaturukako igini aturukako canke ingene uwo muntu ari umunyabwenge ategerezwa kwirengagizwa rwose ikintu cyose kinyuranye n'ijambo mushaka kwandika icyo canditswe nari garati yarimwe munani murabona Pawulo yavuze ati ariko naho yoba ari twebwe canke umumarayika avuye mu ijuru aba bariri ubutumwa bunyuranye n'ubutumwa mwamaze kumva araka fumwa
Satan get away from me.
Muyandi majambo hagize umumarayika kuza kavuye mu ijuru umumarayika akibibatsa imazaga ahagarara mugenzi ivyo vyoba umutego kuri uyu munsi sivyo umumarayika akibibatsa jahariya agahagarara amazi akavuga ibintu binyuranye n'ijambo uwovuga uti satani njakure nivyo nambara umusenyeri nambari icari cyo cyose ntiukigere umwizera namba akavuga neza na neza kuri kije bibiliya ijambo ku ijambo umuraba zokujana yitwaje bibiliya rero kujana hano hana akamazerero akati korosa honyene ubonye bibiri yivuga ikintu kimwe maze akacirengagiza murabe aho nyene murabe uko niko yagiriye Eva ya ja yaraje neza mazamuha ibintu byose uko biri neza rero Imana yavuze ibi nibyo Eva amen turavyizeye twese hamwe rero Imana yavuze ibi amen turavyizeye twese hamwe Imana yavuze ibi turavyizeye yatankega rero ariko Imana yavuze yuko tuzopfa rero urazi yuko Imana ari nziza ntiyavuze yuko itobikora murazi ariko atangiye kewe jewe nguwo kandi namba yari umubeshi nkuwo kandi bibiri ivuga ite mu minsi ya nyuma yohenze abatoranijwe yaba byoshobote twotegerejwe kuba turi hehe uyu munsi bagenze rero izi nyigisho z'amashuri yo kubiyinga nizotegerejwe ku zikurikirana mu mitima murazi cyane rwose ibyo tubona twotegerejwe kumviriza cyane rwose tukabona ingene ibi bintu uruhendi tegereze ntidushobora ntutegerezwa kumviriza ijambo ry'uwundi muntu n'umwe ntunezwe ingene ari umunyabwenge yene yize bibiliya mu migani ivuga iti tutegerezwa guhindura ibyiyumviro murabona rero hanahandi hantu akabira ahantu hambere n'ingingo zanyu zo kubona guhonja kwiyumva kumotegwa kumva ibyo n'ibyo umubiri wawe w'inyuma mu mubiri w'imbere ariwe mwemu n'ibyo umuntu yibwira n'ibyiyumviro n'ibindi dutegerezwa guhindura ibyo byose dushobora kwiyumvira uvuga uti rero ndindira namba Imana ari Imana nziza kandi tubwirwa cyane rwose uyu munsi yuko ari nziza nambari Imana nziza rero nambari imvuga kuri namba ntashobora kubona muri iri gabe biriya yuko ari byo naho noba imvuga kuri nzo roko kan uzozimira namba ja kwishengero hanyuma nkakora gusa ibintu nizera kwa rukuri hanyuma nkagerageza kugumya ico niyumvira kwa rico rero jewe urashatimye hari nzira iboneka neza ku muntu kwari nziza ari kwirezo ryayo ni nzira y'urupfu murabona ntuzokizwa uzozimira murabona umurabona itegeretswa kubari wa muntu w'imbere agenzura rero navuze mu ndimi mwene data Branham rero ntiwizera ukuvuga mu ndimi mwene data Branham cyane rwose rero nakomye induru ntiwizera ibyo ego mugenzi mbaye ho ubuzima bw'umukristo ntiwizera ibyo ego mugenzi ariko ibyo ntibisigura ko wakijijwe uri umuntu mwiza yera w'indero yera umuntu mwiza niko barya baherezi bari bameze bidini cyane bidini gushika umwe yegenje yigenjeje nabi bari kumutera amabuye gushika apfe urubanza rw'urupfu kubwo gufata nabi ijambo ry'Imana rwa rupfu icyo nicyo kibazo ku gihugu cyacu uno munsi gituma twaronze ibintu byinshi bidafise tudafise ku isi uno munsi bihano n'ibikomeye cyane nimba umuntu yofashwa sohokana n'umugore w'uwundi mugabo bose babiri botegerejwe gushigwa hanze imbere y'abantu hanyuma baba bakabica nibyo mu bantu hanyuma baba rekure uko n'ukuri nimba umuntu yafashwe ariko arakora iki kwibarabara anyaruka cyane ntiyotegerezwe gucirwa munsi y'imyaka cumi we yiyumviye yagize ikibabizi murabona mushireho ibihano nk'ibyo muzobagabanya ariko igihe umunyapolitike adwi adakwiriye munaka ashobora gushikira iki kimwe ngaha hejuru hanyuma akarengana hanyuma avuga ati rero yari kwaranywa gatoya yari niteguye kubikora hanyuma yo kwica umugabo umugore n'uwundi wose w'abana batagirwa nicara reka umurika hunga iyo ni politiki iyo ni yosi iyo niyo n'umugwanizi Imana yavuze nimba umuntu yofashwe mu busambanyi cyangwa umugore bajanye hariya hanyuma mubatera uye gushika bapfuye ivyo vyari bikwiye murabona nimba afashwe atora inkwi ku munsi w'isabato mumufashe muheze mumutera amabuye babaye ho kuri ibyo cyo gihe kandi ubu murabona ntidufise amategeko nk'ayo kino gihari ku mukristo ishengero icyo ndiko ndavuga kino gitondo yuko itegeko ry'Imana riri mu mutima wawe murabona nta cyifuzo cyo kubigira mufise biri ngaha imbere mushaka kugumya itegeko ry'Imana rikwiye uko byo babimeze kose mutegerezwa gusa uko nimba Imana gikeneye ibigi koropesho cyo ku ryango agukeneye ku bigi koropesho cyo ku muryango murabona icyo imana ishaka gukora icyo nico ushaka gukora koko ni imana ubo aho niho musanga urukundo rwanyu rw'imana nyarwo rukwiriye rw'ukuri ubu dutahura rero yuko mu marayika uyo kwigisha ikintu kindi cyose gitandukanye iruhande y'ibyagiye ibyamaze kupfurwa muri bibiliya arakavumwa nta muntu ashobora ntashobora kugira ibyo bitegerezwa kumera gusa neza na neza uko rivuga kandi ubugira kandi turasoma mu byajiro ya 2:12-19 nimba umuntu yo kwigera yo kwenge yo kongera ijambo rimwe kuri iri canke gukura kuri bw'Imana izokura umugabane wiwe mu gitabo cy'ubugingo n'ukuri Imana izokura umugabane wiwe naho yoba umukozi w'Imana icyo cyose yoba kandi ijambo ry'izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo Imana yavuze iti nzorikuramwo uko n'ukuri niyongera ikintu kimwe kuri iryo canke gukura ijambo kuri iryo uko niko Imana itananirwa yagize ijambo ryayo murabona urashobora kongera kwishengero canke ugakura kwishengero ntimwongere kuri irya jambo canke gukura kuri iryo kuko Imana izokura izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo kandi ibyo ni icyo gihubwa wahewa uba waheze murabona ntushobora kongera kuri iryo canke gukura kuri iryo ni neza na neza gusa icyo nta siguro rikeneye kuko bibiliya ivuga yuko Imana yisigurira yonyene bibiliya si ugusigura uko umuntu wese ashaka niko Petero yavuze ni byiza kandi byanditswe byose byatanzwe n'Imana byashize mu rutonde rw'Imana kandi ikintu cyose ni ugwishyura kwa Yesu Kristo isezerano rishaje ni rya kera aho bavuze kuza kwiwe kutaraje igico yari gukora igihe ashitse ngaha kandi icyo we yari gukora muri kino gihe kizoza rero ibyo bituma we aba wahundeje uno munsi n'ibihe bidashira murabona nk'abaheburayo igihe Pawulo yandikiriwe n'Imana Yesu Kristo ejo no munsi no mwisezerano yakera we ni Yesu Kristo no munsi yagaragaye mu mubiri kandi we ni Yesu Kristo ibihe bidashira muri mpemu kuza murabona murabona wahunde ejo no munsi ibihe bidashira kandi we abaha ibihe byose kugira ngo ijambo ryiwe ribe icyo ryavuze ko ryobaye icyo gihewe ni mutima we yari mutima mwisezerano rya kera yagaragaraga nshaka gusa kubareka mubona ikintu ekinaka gitoya nganimba muvyi ahanganira igihe Yesu yagaragajwe mwisezerano rya kera nkuko tubyizera ubu rero mwebwe abavuga butumwa ahiyo hanze murashobora kubiharira mu gihe cyo mushaka ariko ndiko ndavuga ku bwanje nico niyumvira murabona igeze Yesu yari yagaragajwe mu isezerano ryake mu mubiri wa Teofane mu buryo bwa Melekisedeki sumuherezi ariko umuntu umugabo murabona kuko uwo muntu ntiyari bwavuke ariko yari muri Teofane rero ntase yari afise nta nyina yari Imana ubwayo yagaragajwe mu ishusho y'umuntu yitwa umwana w'i Salem ari we mwami w'i Salem wa mahoro kandi umwami w'ubugororotse murabona ari we Melekisedeki ntase nta nyina yari afi itanguriro ry'imisi cangerezo ry'ubuzima murabona yari Yesu muri Teofane mu mwishusho y'umuntu murabitahura ni byiza rero mu bisanzwe yihaye umubiri w'umuntu maze abana natwe mu muntu wa Yesu Kristo bwiwe yavyawe ni inkumi Maria yaje muri iyo shusho mu buryo yoshobora gupfa kandi yisubiriye yasubiye mu ijuru ubu muri iyi minsi ya nyuma yasezeranye kwigaragaza ubwiwe mu kunengesera ubugira kandi bw'umubiri bwiwe muri mpemu murabona kuko nkuko byari bimeze mu minsi ya Sodoma niko bizoba bimeze mu kuza k'umwana w'umuntu ubu murabe kuri Sodoma kuko yari iteye n'icyaha bye kandi Yesu Kristo yigaragaje mu ishusho y'umubiri mu ishusho y'ishengero iki gihe murabona akora ikintu kimwe gikogwa kimwe ibintu bimwe yakora igihe cyose ntiyigeze ahindura ibihe bidashira murabona kandi ku isi uno munsi yigaragarije mu mibiri y'abantu imibiri yacu y'abantu imibiri yacu y'abantu yahamagaye kandi yakoze neza na neza cyo kimwe n'icyo yakoze kandi mu gihe cy'umubiri wiwe ku isi kandi yakoze cyo kimwe uno munsi kuko Imana kenshi yapfukanye n'abadata mu bahanuzi rero muri iyi minsi ya nyuma mu mwana wayo Yesu Kristo murabona umwana yihishuye mu minsi ya nyuma Imana igaragara mu mubiri w'umuntu neza imbere y'ukurimbuka kwa Sodomu umuhero w'isi w'abanyamahanga murabona hariho ukugaragara gutatu ubu ikintu gikurikira gishika n'igihe byose bikoranira mu buryo muntu umwe Yesu Kristo umugeni n'umubiri kukugaruka mu buryo bwo mubiri k'umwana Yesu bikora gatatu kwi igihe yazanwa ku isi cyicwa byabambwe yazuse byigaragaza ubwiwe mu ishusho y'umubiri wiwe wawo n'umugeni wiwe umugore murabitahura n'igice cy'umubiri wiwe kandi umugore n'umugabo biregeranye neza hamwe gushikaho bari neza hafi bari kimwe botegerejwe kubuko ibyo ari byo byose ngaho murabona bagaragaye cyo kimwe neza na neza n'igihe cyiwe kuko yakuwe muri we kandi umugeni uno munsi kugwa mu mubiri wa Kristo yigenza kandi akora neza na neza nkuko yavuze ko yokoze muri iki gihe umugeni umwami kazi umwami umuntu umwami kazi ni byiza cyane twate by'ubu rero tugiye dukwiye gutegerezwa kunyarutsa akandi duheze ni byiza cyane bibiliya yose no gwishura kwa se kwa Yesu Kristo gutuma ubwiwe amenyekana kugiye cyose yari menyekanishije mu minsi yari te nk'umushingi shengero ikirenga maguru nkuko yigeze umwami yigize umwami Nebukadineza muri bukuntu yaronse inzondoto kandi byava ku mutwe bimanuka murabona ubava kubirenga tuga murabona mu bwami bw'Ibabuloni yerekanye ibyo byose by'isezerano rya kera yavuye ku mutwe amanuka gucika ahashika ku mana ubwayo yihaye umubiri ku ntango y'ingatubu ngaho mu isezerano rishasha ari garukana gushika hejuru ku mutwe ibugira kandi umutwe w'inzahabu utegerezwa akwambi kwigitsibo murabona murabe murabitahura murabona imana yareha mbere na mbere kandi yagumye imanuka mu bahanuzi no hasi gushika aho imana ubwayo yahinduka umuntu nkatwe hasi ku ntango y'ingatu uruyo yarupfukiye mu bwato bw'inka rwankwa rutawe kure rusuzugwe n'izina ribi nk'icyo yari cyose hanyuma yatanguye gukura murabona kandi kuva kubirenga yatanguye kubaka ishengera umugeni agaruka mu nyuma kandi ubaza mwibuye ryo kunengesera hivyo byose bihurira kandi bikura umubiri uhambaye ukayangana wa Yesu Kristo Imani hishura mu gihe cyose cy'ijambo ryasezeranyo y'icyo gihe ubu turare gusa ico amwe mu masezerano yiwari muri iki gihe mu gihe turiko aturarangiza ubu muraya amajambo rya nyuma Uimana yihishuru kayo mugiye cy'umuco wakagoroba turabo butura neza mfise umurundo w'ivyanditswe byanditse nga nkuko mushobora kubibona kuri uru papuro ni vyanditswe bya bingahe vyanditswe hariya ariko turafise gusa nk'iminuti 15 gushika saa 6 njaka biheza sinasabye iki gitondo mvuga rimwe na rimwe ibi byanditswe bitanga akayaga ngaha bituma nsarara vyukuri rero namba mwene data ne birata nta kintu ufise ijoro yemwe nda namba ari byiza cyane ndafise ikintu kinaka nabonye Patiyi tabi wa munsi riri mubiti kandi dafise ubutumwa buvuye kuri yo patiyi tabi bwo mwijuru umwama bishatse murabona ko bwije mfise ibi byanditswe ngaha kandi sinshaka kurenza igihe ku buryo mushobora kugaruka ipatiyi tabi ivuga ni byiza cyane nari natanguye kugenda genda mubiti kandi hari patiyi tabi hari hazi kandi nabandanije gusa nja kure niyumviriye nti yemwe umuntu munakari imbere yanje hanyuma ikintu kinaka cyavuzege asubira inyuma maze utore kirya niyumviriye nti ntori patiyi tabi Jewe, ikintu kinaka cyavuze kiti subira inyuma utore irya paki y'itabi kandi nagiyeyo hari paki ishaje igaragara kandi nabonye ikintu kimwe ndaja kubabwira kuri ibyo mu ijoro umwami abishatse ni byiza cyane ubu tugiye kuvuga ku byerekeye imico yo kukagoroba kanya gatoya gusa bibiri yivuga ku bitaraba yuko habayeho igihe neza kwihereza igice gigiye aho izuba ryorenze maze hakaba umuco wo kukagoroba ibyo twese turabizi ese ibyo twebwe turi twebwe tumenye nyere y'ubutumwa bwacu uyu munsi buva ku mwami Yesu twizera yuko azoba umuco wo kukagoroba kandi uwo muco wo kukagoroba tanke ku muco wo kwambaye uzoza igihe Yesu bwiwe azogaragarizwa ngaha ku isi canke hejuru mwijura canke umugeni wiwe maze hace haba inganji imyaka igihumbi ariko dufise kimwe mu bihe biteye ubwoba cyo gucamwo kigeze gushyirwa imbere y'ibiremwa muntu kandi ndindiriye gusa icyo gihe naho tuzoshobora abantu bose bazoshobora kuronka amahirwe yo kuva ku kazi bakamara iminsi mikeya maze tugashobora kumara iminsi mikeya ahantu nshobora kuvuga kuri ibi byago n'ibintu bitegerezwa gushika mu minsi ya nyuma no kumarana indwi za kabiri cyangwa zitatu turi hamwe no kubishyira hamwe umwami niyandeka nkabaho ngo ndabikore akanampumekera gukora uko guhu akubona inge n'ibyo bintu bizoshika niyo mituragaro rero mutsobo n'ibyo urya mugabo nabo hari abantu bamwe barota n'ibyo bintu byose hariya bizoshika murabona muzokwitegereza zico byahishuye urya muturaga ruhambaye uva mubirererera tankeka mugwi wanyu wose ngaha murazi yuko nzi ico ibyo ikivyo bisigura murabona kandi rea ka turindire kugeza igihe bigishitse murabona kugira ngo mbe murabona rero kandi bizoba ari mu gihe cyabyo kurushiriza ubu rero tugiye gusoma bimwe muri ibi byanditswe ngaha rero igihe mico yo kukagoroba bishitse rero tubona yuko bizotegerezwa kuba umuco umwe nk'uwariho mu gitondo kuko ntihari izuba rimwe mu gitondo niriyo zuba kumuhingamo n'izuba rimwe nyene rya zuba nyene ryo kumuhingamo n'iryo ryo mu gatondo rijya nyene ryo mu gitondo n'iryo ryo kumuhingamo raba havuga ngo uwo munsi ubwa umunsi uri hagati y'ico gihe uzoba ari nkawo yo nk'umunsi w'ikibunda wijimye ntiwoshobora kwitwa umurango cyangwa injoro hagati y'ibyo murabona uko niko ukubumbwa k'umubiri kuva ku birenge kuduga igihe yari mwako isi yari umwana umuco hanyuma aricwa icengero ryarafashwe ikibanza cyaryo hanyuma ubumaratiribu kandi rica mu bihe by'umwizwa maze ritangura kubaka ku mushinge wari userutse none rero ukubona kuva hejuru ku mutwe muraba iryo yerekwa Nebukadineza murabe amanuka kuva ku itanguriro ry'igihe cy'abanyamahanga imbere yuko amaraso aseswa ku bwabo ngo atange impongano bari abantu ba banji binjijwe ariko mwitege byaramanutse biramanuka neza gushika hasi mu kigereranyo murabona biramanuka hanyuma bitangura gusubira inyuma bigaruka ishengero rigaruka riva ku birenge riduga ubu ni mu gihe cy'umutwe rero mwitegereze umuco ntushobora kubonesha ibiganza byawe yamara n'igice cy'umubiri ntushobora kubonesha amatwi yamara arashobora kumva ntushobora kubonesha izuru yamara riramotegwa ntushobora kubonesha iminwa naho ivuga murabona icyo cyari igihe cy'abapentekote ariko ubu ni igihe cy'igihe ishu kubona murabona rero nta rugingo rwegeretsa kugisho sibyo igikurikira nubwenga ta bwo bwa Kristo bwiwaganza umubiri wose nta gutera intambuko akorenza ngaho murabona ikindi cyose cyarateye intambuko murabona nyiganyiza ibirenge nyiganyiza imitsi mu maguru yawe nyiganyiza ibintu byose nyiganyiza ibyanyamatwi yawe ashobora kunyiganyiga izuru ryawe iminwa ryawe n'ibindi ariko inyuma y'amaso yawe nta kintu kinyiganyiza nicyo gituma bavuga yuko abantu bazana ubuhanza vuba ni kubera yuko murabona nta myimenyerezo yo kunonora imitsi mu mishatsi y'urukoba murabona kandi nta kintu cyo kwiseguza kiriho mu buryo hoshikamwo amaraso hariya ariko ntacamwo murabona ntihadugana ngo atange amaraso atankeka imitsi y'imishatsi yibeshwaho n'amaraso kandi rero tubona yuko icyo gihe murabona nta kindi kiri hejuru y'igihe rero reka turabe hazowe umuco nk'isazi kandi atuzumurango kumu igihe cyo kukagoroba mbega umuco urangira gukora iki kugira ushobore gukoraho ingene ugenda impande n'impande ibyo si byo kubona huri hageze kumugoroba hazoba umuco budufashe ibyo hanyuma tubigereranye na maraki kane yasezeranye ko hazowe umuco kubugira kandi mu gihe cyo kukagoroba nuko barungikira iriya wavugishwa nani azosanganya papa base kubana mbege nibyo kugira ngo noye kubuzoza ngatera isi umupfumu bureka dufate Yohana wera Yohana 17:30 hanyuma turabicyo Yesu yabyuvugishijwe hari yavuga ati nkuko byari biri mu misi ya Sodoma niko bizoba nimwibuke mumenye ibi ni biri mu nguwo mwana w'umuntu atohishurwa uguhishurwa k'umwana w'umuntu ubu birashoboka k'umwana w'umuntu yahishuwe gusa mu mwanya mutoya hariya gusa imbere y'uko Sodoma iturigwa rero uwo muntu yari Elohim uwo yari Imana kandi Yesu Imana kandi Imana birashoboka ko yari yahishijwe yahishwe neza hariya mu mwanya mutoya ivugana na Aburahamu mu rubanza rw'iperereza gusa umwanya mutoya umwana w'umuntu yari yahishuwe umwana w'umuntu Elohimu murabitahura ibyo gashengero umwana w'umuntu Elohimu yari yahishuwe gusa mu minota mike kuko buke yaraturiwe imbere y'uko izuba riseruka kubugira kandi ntihashobora kubaho idini nk'uko hadashobora kubaho gutera imbere inyuma y'ibiri ko biraba neza ubu kuko rizoshya imbere y'uko umunsi ushika ubugira kandi mu gihugu cyose umuvyuro waraheze ntihazoba ubundi muvyuro umuvyuro uhambaye iki gihugu ntikizowakira bashobora kuronka amakoraniro y'abanyabwenge ariko nshaka kuvuga mu muvyuro wo mu buryo bwa mwemu twarahejeje kuwubona wose nizeye ko mubitahura ndiko ndavuga ku buryo nizigiye ko mubitahura murabona birarangiye umuvuga butumwa mwiza ya haciye akanya gatoya ati iyaba noshoboye kuronka umunezero mu mutima wanje navuze nti mwananje umubyuro waraheze murabona ububi ibi bigumya ubu ibi bigumya ubwato buramaze kubishirako imipfundi ihambaye iri hanze hano imbere zacu iriko turazi gusa hariya hirya y'umupfunda hariya turegereje inkombe murabona turegereje inkombe guma hamwe gusa mwijambo gumana n'Imana ntibiraba uko wiyumvira ikindi cyacu cyose kindi gumana n'ijambo ry'Imana rekirekereka rigume hanze igihe ubu ibi bintu byose bihambaye by'ibicu bidukikije imvura y'igihe huhusi n'ibisasu ruhonyangana n'ikindi kintu cyose bavuga ariko ikitugumiza hanu hamwe ni mwijambo imana yavuzeko izobiri hano tuzoduga hejuru y'umwe muri yo ego tuzoca neza hejuru ya yego byukuri ibyo ntibishobora kudwibiza ntibizoshobora kudusomesha nturi dushire mu mfa tuzovamwe ubugira kandi ni uko nta gishobora mwisi kugumiza ico munsi hariya tuzorengana turi songa ryayo kuko kapitene wacha hambaye ari kwarahamagara kurundi ruhande tumase muri Yesu imvura y'igihuhusi y'ubuzima nzoyihangana nashitsi nanga muri Yesu nta muyaga nta mupfunda nzotinya.
Do the same thing. What was opening of the seven seals?
Icho shobora kubareka kibi ibishoboka ibibantacho bihindura twashinze inanga neza hariya muri Yesu namba hariyo nzobaho kubwo bwiza bw'Imana namba mpfa rero no shobora gupfa kubwo bwiza bw'Imana jewe gusa nshaka gusa ni kubwo bwiza bw'Imana nico nshaka gukora igihe byose bizohera rero sinshaka kuguma umwanya muremure nshaka kujaho impera yanje yanguriye siyo nta natsindi ariko iyo we yanguriye iyo yampaye kubwo buntu turabona rero kumuco wo kukagoroba uri hano kandi byo mariki kugira umuca sangwa mudafisa amaso yo kuraba uko mwogenda hariya no hirya no hino yawo umuco wo kukagoroba niki umuco uraza kugira ngo uhishure ikintu ivyo nivyo nimba hari ikintu hano wumva kandi udashobora gutahura icarico mu mwiza cyane itara rero nuko ngo nukugira ngo gihishurwe maraki kanazokora iki murabona azokora ikintu kimwe ukugurwa kudushasharangwa kwari ugukora ikahwayo dini yose ajujuta muri iyi no kugira ngo duhishure dushira habona nimba mudafisa amaso ico giye bimaze ikiguhishura hategerezwa kuba hamazo ubwa mbere yo kubona ivyo nivyo guhishura maraki kane guhishura Luka 17:30 uwera Yohana 14:12 Yohana 15:24 16:13 no guhishura kandi byashuro Yohana 10 ku murongo w'indwi gushikira ukugurura udushasharandwe n'ubutumwa bwa marayika w'indwi akugurura guhishura shura umuco wo kukagorobuje rero nimba umugabo mugeshara wodiki yabantu bari iki bagenda menya nivyo impumye umuco umaririki impumyi nambi impumyi yarongora yindi impumyi zompi ntizogwa mucobo ntumenye yuko ugenda menya uri impumyi n'ubushobozi bwabo bwo mu mutwe bwarahetse n'ubushobozi bwabo bwa mpemu mu mutwe gutahura muri mpemu murabona biranda mu kibika bikakisha bakundi bibahimbara kwa kabiri tushimana banka kuzura abareme ntanya batigarura badakundi byiza bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwabo ubushobozi bwo guhishurwa ntibanavyizera murabona ntibi seri kintu nkabahanuzi kandi rero ntibavyizera bizera ko maraki kane itegerezwa kubishengero rinaka kane idini rinaka igihe yaza ubwa mbere yari umuntu aje ubwa kabiri afise imigabane ibiri yari umuntu igihe yaza mu buryo bwa Yohana umubatizi yari umuntu murabona mu minsi yo hanyuma umuco wo kukarogoro butanguye kwa amasa azuguruka kane muzobona iyo muriko muraja rero umubiri umaze gutunganywa uhagaze ku birenge byawo ugenda uyoborwa na mpemu yera niki umwe yagendeye bahanuzi banditse bibiliya mpemu yera umwe agendera mu mubiri wuzuye mpemu yera usohogwa na mpemu yera muri buri dini imiryango yose indimi n'abantu umupfasoni mutoya hano si umunyamwanyi w'idini canke iri dini si uwo muri rikoranira ava ahandi hantu hanyuma yaje kuri iki gitondo afise ifoto hariya yari ayiha umuhungu wanjye byaramutangaje cyane sinzi nimba yarigeze kumva ibi canke ataravyumva sindabizi yari afise ifoto y'uyu mumarayika w'umwami yari mu bihendwe by'ishengero udushasharandwe twugururwa aho hanze igihe twugururwa yavuze ati yasubije amaso inyuma hanyuma abona ibyo bihagaze mu kirere rero muntu hanyuma asubiza amaso inyuma abona kwa muntu yambaye ibyera agenda imbere kandi inyuma yacyo yavuze ko vyase yavuze ati mwere data Branham yari wewe hanyuma avuga ati winjiye utambuka uti inyuma yawe hari abantu bama baratandukanye bateruye amabendera ijeoloji yarabama hantu hose hatandukanye bagi ndi mbere baza mu mutwa ho Kristo yariko arahishurwa mwiyereko yo haleluya turi mu minsi ya nyuma no mu masaha ya nyuma y'iminsi mbega ubu murabo mubona mu ijambo ryiwe kandi ijambo ryiwe ryose rigaragajwe hani imbere yanyu yo shengere by'Imana nzima hagarara mwizere mwikore ibikurikira byose afata kuri yo akuruda umuntu ho yisobekeranye n'iyi uyirekwe iregere kuki genda kose ni ntambuko ugira urugendo na aburi buri kintu ukora icyumviro cyose ufize gishobore kuganzwa n'uyu munara uri muri wewe kubera yuko Imana iri neza mu ijambo ryayo ryikigiye mu muco wo kukagoroba yerekana umuco uku guhu makwagahungarema woshobora kwatsitaramaze agahungarema agahungarema kakaba gahumye ku buryo katoshobora kuguruka igihuna ibyo bikoko byose byicoro nibikondi nk'ibyo ibinyanyenzi nibindi ntibishobora kubona ku murango ntibizi icyaricyo nibishobora kubona kandi imico yo kukagoroba yaraje umugani wose aho utuja hose gushika mu byaremwe muri bibiliya mu bishusho Daniyeli yabonye na mwami w'icyo gihe bose barabibonye kandi ibyo bintu byose abantu bose uburyo bwose buri rugendo ahantu hose mu mubiri biratwereka ahantu n'igihe kanaka tubaye nta kindi kintu gishobora kuza hejuru yacu harabaye ukunyiganyiga ku kuboko ubugira neza Wesley harabaye ukuboko kurufatiro ritera ubu ugira neza ntigeze haba ibikomeye kuruta babyita ugukora kwa Wesley barungitse amamisiyonari ku isi yose kimwe mu bikorwa bihambaye byakozwe mu gihe caje imbere y'icyo hanyuma hazi igihe cya Pentekote hamaze hazi intoke zitandukanye n'ibindi gihe cya Pentekote cy'indimi n'izuru n'ibindi ubu biri mu maso byomara iki gukenera amaso cyane gukenera umuco ayo maso atahari ngo abone hategerezwa kubaho kubaha amaso kugira ngo abone hanyuma rero igihe ibyo biziye yuguruye udushasharandwi maze ashyira umuco wo kukagoroba afata amabanga yose yari yarahishijwe muri ibi bihe by'ishengero none ubu yabihishuye nk'uko yasezeranije kubikora mu byashyuriye Yohana 11 gushikindwe he turi hano uyu munsi twicaye hagati mu ijambo kandi hari ijambo ritwa riratwihishurira kubwa Yesu Kristo rero iri ni ijambo ry'Imana kandi turi ba kugira tubabiwe dutegerezwa kugendera hafi y'u mwanditse kugira turi tahure kugira rihishurwe we mwami woshaka nkora iki namba ntegerezwa kuja ku rubuga maze mvuga ubutumwa bwiza cyane ntegerezwa kuguma muhira uko byo babimeze kose namba ntegerezwa kuba umukenyezi wo muhira namba ntegerezwa kuba umukenyezi mwiza namba ntegerezwa kuba ikikiriya cyangwa ikiri uko bimeze kose namba ntegerezwa kuba umworozi namba jewe uko biri kose mwami iki ntegerezwa gukora mbega ntibyo bari byiza saya aribyo Sauli yaririye hariya hepfo mwami niko nokora yariko aramanuka mu nzira amanuka gushira ishengero ryose mwibohero ariko rero ya boroza ati niki washatse ko nkora igihe umuco wati igihe nkingi y'umuriro yari hejuru yewe niko washatse ko nkora niyumviriye kwa ibyo ari ijambo ryo kurangiriza ko maze ivuga uti mwami niki woshatse ko nkora igihe mbona ibi byanditswe bihishura mu buryo butunganye neza ubu mwami niki woshatse nkora reka twunamike imitwe yacu ngasaba umuntu wese hano ko yosa sangura mu mitima mu bazico kibazo muti mwami niki woshaka ko nkora kandi mwebwe bana nimba mukiri mu matelefone aho hanze ahantu hose mu gihugu wunamike umutwe wawe maze uvuga uti mwami niki woshatse ko nkora tubona ko turi mu minsi yanyu no mu masaha yanyu bitunganye cyane imbere yacu byahishuwe ko mugaragaro niki woshatse ko nkora mana mukundwa mu gihe biriko birakubaza ico kiba ariko barakubaza ico kibazo ndasaba ujwanje kuri wewe niki woshatse ko nkora mwami mu gihe natahuye yuko umunsi wose utegerezwa guharurwa kandi ndasaba ko wofasha mwami kubaho kugira umunsi wose uharurwe ku bw'icubahiro cawe n'ubwiza ndasenga ko wofasha umuntu wese mu gihugu cyose n'abari hano mu rusengero mu gihe dusesangura mu mitima yacu tunavuga tuti mwami niki woshatse ko nkora niki woshatse gukora mwami kugira ngo tubandanye ubwami bwawe n'igikorwa cyawe biduhe mwami dusangura mu mitima yacu maze tugerageze mwamba hari ukugabitanya muri twebwe mwami ukwigungira ko kose ugukora kose kubicana intumbero mbe cyangwa imigambi yewe mwami twogesha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo twemera kwicisha bugufi impongano yiwe n'urupfu rwiye n'izuka ryiwe kandi dutsindanishirize ku bw'ubwizera kwa yakoze ibi twemere tunezerwe umugambi w'agakiza yaduhaye kuri twebwe data turagushimiye ku bw'ubutumwa bw'uno munsi icyo twizera n'icyo twishimikije ni kumenya no kwizera ko ari ijambo ryawe n'ubutumwa bwawe atari gutandukana n'abandi bantu ariko kugerageza akurushiriza kuba nka Yesu Kristo ari we akarorero kacu mana mukunzi harambitswe udutambara kandi ahantu hose hari abantu barwaye nanje ubwanje mwami ndarushe cyane ikintu gitondo ndasenga ngo udufashe mana mukunzi tukwiteze ko inkomezi niwe uri inkomezi zacu wafashe benshi cyane mana mukunzi Urya munsi nariko niyumvira hari yepfo muri rirya shamba ntemberana na mwene data Banks wowe aho umuganga umutima wiwe wari uwarumeze nabi cyane ku buryo atashobora kugendera byoroshye hanyuma kwiyumvira ukungene na bikeya nari nzi hariya nagenda ngenda muri iyo misozi inyuma ya rya yerekwa nti ntegerezwa kuronka iyo ntare ntegerezwa kubona iyo ntare yapfuye hanyuma mu gihe namanuka hariya kandi mpagaze hariya Hitchson kuri afuritsi kafetari kandi nabonye impuzu ziwe zose zikorokera hasi amaso yiwe arerembuka navuze nk'imana hamwe woma iyerekwaho intariri mu by'ukuri urashobora kwerekana ibyo mwene data wude kandi ubwo nyene byarace murambike kubiganza byawe kandi nguwaha uno munsi ubugira kandi mwene data Banks yirukanga kuri iyi misozese ukungene tugushimira mana mukunzi uri ya mana nyene kuri twebwe nkuko wabaye kuri mwene data wuzi ndazi ko mukundwa kuko uri umukunzi wawe mwiza w'imvuga kuri kandi ndasenga mana mukunzi yukuza gukorana nawe umwe wese muri twebwe kandi ukanaharira ibyaha byacu hanyuma ukize indwara z'imibiri yacu tugire dusenge na wewe cyane ku munsi mwami kugeza dushitse cyane gihagararo ryawe cya Yesu Kristo biturose mwami ndizera ko wasesanguye mu mitima wacu rero kandi turazi icyo gukora turasaba rero ngo uduhezagire mu izina rya Yesu kandi mu gihugu getwe na mitsi mitwe yacu haba hari nga canke hanze ahantu dufatanijwe na telefone hirya no hino mu gihugu yashatse gusa ko muri ko murasenga n'imitwe yanyu yunamitse gutarika ibiganza byanyu ku mana rero nico giza mwokora inyubakwa iruzuye abantu muri iki gitondo tariki ibiganza byawe ku mana uvuga uti mana ngira usa na wewe cyane nshaka kwamereka Yesu bikwiye imana ibahezagire hanze hariya mu gihugu cyose amaboko gusa ahantu hose abantu hose akani no kwiwanje kurataritse nshaka kumera nkawe bikwiye nyitegereze mwana hanyuma urabe ko hari kibi muri jewe ugikureho ndashaka kwiki tumaze gusa umwanya munini yangakani tugiye kuhava namba sindagishinga nuko duri ukungene utunze ukungene ukenye ukungene uri umusore ukungene uri umuntu igihejo nari mpagaze hamwe n'umugwi mutoya w'abantu hariya hejuru y'umusozi hepfo kuri ku mugezi hari muryango muto yariya umugabo twamye tuvugana iby'Imana kuva kera haje umugore wiwe abana indwi canke umunani umuntu muto yonzi muremure agerageza gukorera utu tudorare duke hariya ku munsi kandi hari umugabo yamutije abe araba ku kazu kiwe gatoya ikimba hanyuma haje umugore wiwe ari hafi kuronka uyu mwana kandi yari afise incabiti nini ya hariya yicirigiti kugira akimanukana umwana mu kuboko kumwe akwegesha urukwi amanuka kuringaniza urwo rukwi kugira ashobore kuziganya inkere nkeya zizobafasha ngo ntibazosonze mu gihe cy'urubara mana ya Yesu ukuntu twamwumvise igikigongo mwene data wudu nanjye twagiye gufata imodoka turaduga hariya hanyuma tumukatira urukwi turarumwinjiriza we umugore mutoye yashima ahagaze gusa hariya namugiriye ikigongwe hanyuma twarabandanije turasenga kandi umwana wiwe mutoya yafashwe n'intandara twaragiye hanyuma turasenga uwo mwana mutoye kandi hanyuma mana yaramukijiye hanyuma rya wundi munsi umugabo wiwe yafashwe na musipa hanyuma yagiye munini ariko ndavugana nawe yanyoye ikari bose babiri umugore yanywa itabi nawe nyine abantu bo mu misozi kandi rero narabandanije mvugana nabo kubijyanye nabyo hanyuma ejo mu gitondo igihe ninjiye hanyuma bavuga bati mwene data Brana ndi umugabo yahinduwe yavuze ati nanyoye itabi ryanje ryanyuma kandi ndi mu ruhande rw'umwami umugore yavuze ati nanje nanyoye itabi ryanje ryanyuma yombi biba imbonuto jewe uhoraho naravomeye nzoyivomera kuri murango no mwijoro kugira ngo ntihagire uzoyikura mu biganza byanje we mana akiri imbabazi ndasenze kandi duha icifuzo cy'umutima wacu kuko mu mutima wacu dukeneye kugukorera wewe ubudata basi muri ibiganza byawe hose n'abana bawe bitewe bijanye n'imbabazi zawe mwami surubanza ariko imbabazi tubisabye mu izina rya Yesu amen murakundana n'umutima wanyu wose ubumwebwe mufise udutambara murashobora kudutora kandi ibikorane byacu nibaza ko bitanguye akare gato y'isaha imwe yo mu gitondo cyanke ikintu nk'icyo mwene data nevire narabibamenyesheje gusa mu kanya gihe na cyo gutangura hari umubatizo ndibaza kino gitondo amazi yiteguye nimba umuntu munaka ari ngaha akaba ategerezwa kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo kuko by'ukuri amazi arateguye kubw'igikorwa cyo kubatizwa turanezerewe bene data bose abakozi b'Imana ndabona mwene data igikorane cyawe cyari kimeze gute cyabanye neza mwene data mbara Cornel na mwene tata Marte niyo menshi muri bo ngaha mwene data Livaire yo mwari abakozi b'Imana hose turabanezerewe kuba muri ngaha mwifatanije natwe mu ijambo birashoboka tu nkimwa nkimwemeranye nanje canke rwose kuri ibi sindashobora kubikora murabona ikintu kimwe gusa murarifate neza ibyo mubwira ndabifata neza namba abakozi b'Imana bafata ibandi hanyuma bavuge bati rero sinemeranya navyaho ni byiza mwene data wowe uri mwungere w'intama zina wewe zigaburira ibyo ushaka kuzigaburira ndiko ndagerageza uko nshoboye kose akugumana n'ijambo ry'Imana kuri izi zashyizwe mu biganza byanje kubw'Imana kuko intama zikeneye ibifungurwa by'intama intama zanjye tumva ijwi ryanjye kandi ibyo nibyo bitubeshejeho turi buri jambo sibyo ese ijambo rimwe gusa iminsi yose ariko buri jambo riva mu kanwa k'Imana ibyo nibyo zibizobesha habera nimuze duhaguruke mu gihe tunamise imitwe kandi mwene data nevire uwo bufise ikintu kinakushaka kubabwira mwene data mani nivyiza umuntu wese yiyumva neza muvuge muti amina nivyiza ubu nimuze twunamike imitwe yacu ndasaba mwene data Livaire namba yoza ngaha canka ashobora kuduga mwene data mane ushobora mwene data vaye ni mwene data ngaha umwanditsi w'igitabo kandi ariko arategura cha gitabo ubu ibihendwe by'ishengero kandi akora hamwe n'ibimatanije jashara ndwi kandi vuba twizigira kubironka vuba cyane byiza mwene data Livaire imani guhezagire.